mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, igihe cy'ishengero ry'i Philadelphia bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo ry'icumi, ukwezi kw'icumi na kabiri, umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu, i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwene data yagiye maze anzanira umukati urimo ivyamwa bita selise munini y'ushushe. Ndababwiriye kuvuga ibintu umuntu aravyishura, kandi yavuze ati mana we, ibi ubivuga ko iki mwene data Neville? Nguyu murabona bisa naho umukate urimo selise umeze nk'ubukundwa, mu by'ukuri uraryoshe nyene nk'uko muvuga ku byerekeye iyo uriye umukate urimo selise. Rero rimwe na rimwe ugwa ku rubuto, rero sinjugunya umukate, njugunya gusa urubuto maze nkabandanya ndya umukate urimo selise. Uko niko nshaka ko mukora kuri ubu butumwa. Iyo muguye mubandanye neza, iyo mukubise ku kintu kinaka kidashobora kubatemba neza, ni byiza. Gusa yemwe rero gusa ntimuti ikintu nyamukuru mute gusa urubuto maze mubandanye gusa mudya umukate. Yemwe mwamaze kwiga igihe murakunda inkoko, inkoko ikaranze hafi bose barayikunda. Yemwe rero iyo uriye inkoko uhekenye igufa, ntuta inkoko utigufa gusa, ibyo si byo pate, utigufa gusa ukabandanya urya inkoko. Yemwe turanezerewe kuko dushobora kurya imfungurwa zitagira igufa cyangwa urubuto muri zo. Imikate yapfa mu ijuru yitwa manu yuzuye uburyohe bwo mu ijuru. Murazi ndizeye ko yari Dawidi igihe kimwe yavuze ati biraryoshe nk'ubuki ku gitandara. Ndizera ko umwivuzi w'amazina yavuze ati bwari ubuki mu gitandara. Iyo mwene data warumvirije murabona iyi nka, biryoshe nk'ubuki mu gitandara, ubuki mu gitandara mwene data. Uko niko bimeze rero murazi naribakije igihe kimwe ico ivyo vyasigura ubuki mu gitandara, kandi niyumviriye ni yemwe. Nkungure nuko babonye igikiba mu gitandara ariko maze kucihweza, naronse uguhumekerwa gutoye kuri ico. Nari atari muri uwo mwanya nariko ndakiraba, ariko mu mwanya nabonye yuko umuntu umwe wese muri abo bungere bari bafise intama hari ikintu kinaka muri ivyo. Murazi imibiri yacu ikozwe mu mukungugu w'isi, buri kintu cose kinye kinyabuzima kiva mu isi, kandi hariho aba bungere bizera yuko ishwagara yafashe intama. Iyo haba hari ikintu kinaka kitagenda neza kuri izo murazi zirwaye canke ikindi kintu, bashaka ko zirigata ku gitandara, kandi kugira ngo batume intama zirigata ku gitandara basuka ubuki ku gitandara, kandi rero intama zagenda kuri gatunuki hanyuma rero zikarigata n'igitandara naco. Murabona aho ni zaba ziriko zirarigata ubuki. Yemwe dufise urubohor runini yarwuzuye ubuki ngaha turaja kubushira ku gitandara atari ku ishengero. Irya niryo ryose ku gitandara Kristo Yesu, kandi mwebwe intama mugende kuri gatubu, kandi muja muraja kukira kako kanya, kandi ingorane z'ivyaha ziraja kuba zagiye. Nimwarigata igitandara, ivyo nivyo vyonyene mutegerezwa gukora. Ikintu kinaka ku gitandara kiza no gukira ingwara kuri co, ugukira ingwara mu misi yahera imbere y'uko baronka inshinge zibisa zivyimbwa bari bafise ico bita ibuye ry'umushishito. Iyo umuntu yariwe n'imbwa isara, yemwe bamushira kuri iryo buye ry'umushishito, kandi ubunambi ibuye ry'umushishito iyo yagumije ibuye ry'umushishito kuri we yarakira namba, atari gumije rero umurwayi yararwara akagera kure yarapfa. Rero niko bimeze no munsi, ukuribwa kubi cane gusumba ibindi, ukusi ukwimbwa isara, ariko nuko murwanizi, kandi tufise igitandara cibihe. Gumana naco gusa igihe cose uzogumana naco uzokira, kandi ntuzokwigere na rimwe urekura canke ngo wigireyo gusa ufashe gusi. Guma kuri ico, kandi uzomera neza cane. Ubu imbere yuko twinjira mu cigwa cacu kiri joro, kandi dushaka guhagarara umwanya mutoye gusa namba tubishoboye kubwa ijambo ry'isengesho. Nturi mushiki wa Dotri uriwe ngaha, yarampamagaye ejo ndizera ko ariwe parivyo, kandi yambwira ko yashaka ko bamusengera, kandi sinarinzi ushaka gusa nawe sinari namenye namba ko uriwe canke utariwe. Narakubonye ngaha ejo mu mugoroba. Ubu ni bangahe bashaka kwibuka imbere y'Imana canke bashaka kw'Imana ibibuka? Bambe gusa data wo mu ijuru, nk'uko umurongozi w'indirimbo wacu mutoye muri Chicago yahora aririmba mu nyibuka igihamoso ziyanje ari paratemba mwa mu nyibuka ubu mu gihe cy'urupfu mu gihe cy'ubuzima dushaka kutwibuka mwami utwibuke atari nk'abanyabyaha aturi ariko dushaka ko utwibuka nk'abakristo bihanye yuko tweme Yesu Kristo umwana wawe n'umukiza wacu ubwo kuba impongano y'ibyaha byacu yuko tuziko ayo ariyo mahirwe yonyine yonyine dufise inzira yonyine n'uburyo bwonyine bw'agakiza ntibica mu ishengero iryo ariryo ryose cyangwa ibintu byashyizweho n'ubwenge bw'umuntu cyangwa idini iryo ariryo ryose ariko muri Yesu Kristo kandi wenyine
but through Jesus Christ and him alone. So we approach in his
rero twegereye mu izina rya wirijoro dusaba yukuja kuduhezagira mu gihe dukoraniye hamwe ubwacu kugira ngo twige ijambo ryawe kandi tumenye icyo watubikiye kubwira ijoro kugira ngo dushobore kubaha imibiri yacu yacu yamwe mu ishengero rizima ishengero aho woshobora kuba no kwinjira kandi ukiyumva neza kugenda genda mu ihanga ryawe kutubwira icyo dukora no menye yuko twabikora ubunyene kandi turagukunda data ariko turanze yuko tutameze neza ku buryo woshobora kuvugira muri twebwe neza nkuko uvyifuza rero turasabuje kuduheba kudukeba n'ukuvuga gukuraho ububi gito bwose umubiri urenze ukaja kure yacu ijoro ku buryo twoshishikara ko kwishikana rwose kuri wewe ku buryo woshobora kudukoresha igihe icyo ari cyo cyose kandi turasaba yuko icyo gihe cyobiri ijoro data yuko uja kudukoresha gushira ahabo ni byiza byo muri Bibiliya no kubisena no gutuma ahantu habona ukagaragara kwa Kristo muri iki gihe cy'ishengero gihambaye tubisavye mu izina rya Yesu amen. Rero twaronse ibihe by'ishengero ubu gushika ku gihe cy'ishengero cy'iri joro ni gihe cy'ishengero cya gatandatu ejo mu ijoro ibihe by'ishengero bizoba birangiye twafashe kimwe buri joro kuva ku wa mbere gushika ku wiyinga kandi iri joro igihe cy'ishengero cyitwa igihe cy'ishengero rya Philadelphia kandi inyenyeri cyangwa intumwa mu marayika kuri icyo gihe cy'ishengero twizera ku mugaragaro n'umutima wacu wose kuba ari John Wesley. Igihe cy'ishengero cyatanguye mu 1750 aho igihe cy'ishengero ry'abaruteriyano cyarangira kandi cyabayeho gushika mu 1900 nko mu 1906 inyuma ya Yesu Kristo igihe cy'ishengero ry'abawesley kandi rero muri ryo havuyemo Laodikia kandi ubu iki gihe ni igihe cyo igihe cy'ishengero cy'urukundo rwa bene data igihe gihambaye cy'ubumisiyonari n'igihe cy'urugi rwuguruye kandi impera yari inkingi kora inkingi no guhishurirwa kw'amazina atatu izina ry'Imana izina ry'umwana w'Imana n'izina rishasha ry'Imana no guhishurirwa kwahawe rino shengero muri iki gihe kandi rero ishengero iki gihe gitangura mu byashyiriwe Yohana 3:7 ushika ku murongo wa 13 ku murongo wa 13 rimwe ivyashiro Yohana 3:7 gushika 13 rero twariko turasubiramo ibigato y'iri joro dusubira inyuma kandi igihe cya mbere cy'ishengero cyari igihe cy'ishengero rya Efeso mbega hari umuntu ashobora kuvuga neza umumarayiko ari we cyangwa umuco wariho umukozi w'Imana w'iryo shengero Pawuli igihe cy'ishengero rya Efeso 55 dushiki 170 inyuma ya Yesu Kristo igituma natoye 55 nicyo gihe yatangura urugendo rwiwe rw'ikimisiyonari kandi nicyo gihe rero yashyiraho ishengero rya Efeso n'amashengero atandukanye mu micungararo ni byiza cyane igihe cy'ishengero cya kabiri cyari cya Simuruna hari umuntu ashobora kwibuka mu marayika w'icyo gihe cy'ishengero uwariwe uwo ari we wese wo mu ishure Irene nibyo ni byiza cyane hari kuva 170 gushika 312 igihe cya gatatu cy'ishengero cyari igihe cy'ishengero ry'iperugamo hari umuntu ashobora kwibuka mu ishure uwera w'icyo gihe cy'ishengero uwo yari we uwera Martin nibyo kuva 312 gushika 66 hanyuma rero igihe ikishengero cyakurikiye cyari tuwatira hari umuntu ashobora kwibuka wera ari n'intumwa umumarayika w'ico gihe koromba nibyo kandi byari kuva 666 gushika 1515 igikurikira cyari giye cishengero sarudi kikaba cyari mu ijoro riheze kandi umuntu wari wewe satanke kamuratsu wo mumarayika w'ico gihe mwicishengero yari muravyibuka marateri tere kandi n'ico gihe cari kuva 1520 gushika 1575 rero iri joro turi mu gihe cishengero gifiladelfia akaba ari John Wesley intumwa y'ico gihe kuva mu 1750 gushika 1996 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo kandi igihe cy'urukundo rwa bene data rero tubona yuko rimwe ryose muri aya mashengero igihe ibihe by'ishengero cyagaragara cyagaragaza ibiranga iryo shengero cyavuga iryoco ishengero ryari na kamere y'iryo shengero ibiranga nako iryo shengero rero ijoro riheze yani marteri tere rero jewe muri ibi igituma afata ibi kandi abahungu bariko babishyira kuri bande niga umunsi wose rero mvuga mutu umunsi wose kuri aya makuru makeya kahise utanga ngaha oya si ibyemezo muri kahise bizoja mu gitabo murabona ibi ngaha nindi igituma nsa ngaha ni ukugira ngo ndonke ibi bintu bisunitswe no guhumekerwa kuva kuba imbere ya mwebwe abantu aho dukoranira hamwe kugira ngo turonke igice cyabyo gihumetswe kahise ndashobora kugasoma mu bitabo ariko aha niho ndonderera uguhumekerwa hanyuma tukazobikura kuri bande rero dufise mu gitabo rero tuzoba dufise byo mpibyo duhabwa muri kahise ke byerekeye be no guhumekerwa kwa mpemu yera yaduhaye mu gihe turi hamwe ngaha aha hantu ho mwijuru muri Kristo Yesu kandi ndizera ko byotegerejwe gutanga insiguro nke zitangaje kuri ibi bihe by'ishengero kandi umwami abihe imihezagiro yiwe rero ijoro ryaheze igihe cy'ishengero inkigihe cy'ishengero gisarodi mu by'ukuri gitwa mu kigiriki iryarokotse ariko nibaza yuko isobanuro mu cyongereza iryapfuye rero ryari ishengero ryapfuye rikaba n'iryarokotse kubera ryari ishengero ryapfuye ku ngoma ya papa mu myaka y'1500 hariya canke 1520 y'ingoma ihambaye ya papa ariyo yitwa ibihe by'umwiza aho ubukristo bwari bwakitutse uko bishoboka kugezaho butari bwigere bushika canke butazokwigera bushika mbere no mu gihe cy'ishengero ryira wodikiya rero naho biri uko hariho kimwe mu bintu bitangaje mumenye yuko ibi bihe by'ishengero bitangura kandi ikiri muri rya shengero rimwe icari cyose kigenda gica muri buri shengero kandi kimwe cyose mu bihe by'ishengero cinjiranamo n'ikindi nimwiga kahise neza mwifashishije igitabo muzobibona nibyinjiranamo nk'uku kimwe mu kindi kandi igihe kimwe cy'ishengero kiragenda kandi umumarayika aza hagati aho ni uwo guhamagarira iryo shengero ku kwizera ryari ryatakaje n'uko byamye bigenda raba yuda igitabo cya nyuma muri bibiliya murabona kugeza ushikiriye ibyajiro yohana hariya yuda yavuze ati ndabandikiye kugira ngo murwanire cyane kwizera bera bahawe rimwe gusa kwinjiranamo hagati y'intumwa no kuza kw'ibyahishuriwe Yohana kuko benshi mu ntumwa bari bapfuye icyo gihe murabona ntibari bakiriho uwariho icyo gihe yari uwera Yohana w'Imana ari we yahishuye canke uwanditsiye yaronse guhishurwa uwahawe n'umumarayika w'umwami ngo yandike igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana rero murabona byinjiranamo kimwe mu kindi kubw'ibyo rero ndibaza yuko mwabibonye kandi mwabifashe mu kubandanya nk'uko nariko ndabivuga ingene no ngaha mu gihe cy'isarudi cyari gihe cy'ukwabirana mu by'ukuri shengero ntiryigeze ribaho mu buryo bukwiye kugeza kuri tuwatira ariko ryarongorewe muri sarudi kandi sarudi bisigura kwabirana ubu rero namba mubona neza yabiriwe ngaha hanyuma bigaca byinjirana muri icyo gihe hariya kandi murabe neza riteri ijoro riheze yasohotse afise izina ryapfuye izina ry'uwapfuye hanyuma uwarokotse murabona hariho ishengero ryapfuye riva ngaha n'ukurokoka kw'abasigarira makeyi bari bavuye muri iki gihe ngaha kandi iri joro mu gihe duhejeje ikihe cy'i Philadelphia bizana itanguriro ry'igihe cya Philadelphia chara wodikia hanyu mejo mwijoro nica agenda kiva kwiherezo nyene murabona umumarayika aseruka neza kugiye cishengero kane mugiye cishengero nyene kugira ngo akarire ishengero akubwo gutakaza urukundo rwayo rwa mbere ningene byaryagiye kure y'Imana nkuko babigize hariya uko ibihe byagiye bigenda kandi ico gihe izamugwariza gutwara ishengero muhiri ishengero riduga nyene mugiye cy'ubutumwa kandi kubyibyo turi twegereje ico gihubu murabitahura ni byiza murabona harya nyene mugihe umumarayika w'ishengero intumwa yigihaje kubakarira kubwo gutakaza urukundo rwabo rwa mbere azana agerageza kubagarukana nico kimwe intumwa ikorera ijoro umumarayika ntumwa agaruka kubakarira buri gihe cyose nk'uko kubyibyo bakoze kubyibyo bituma haba ukwinjiranamwo kwa kimwe cyose mu bihe by'ishengero kimwe cinjiranamwo n'ikindi gusa neza na neza nk'uko ni nk'ukuduga ingazi byinjiranamwo nka kuri yubu mfise agace gatoye ko muri kahise ngakajanye n'intumwa y'iri joro kuri John Wesley yari inyenyeri y'igihe kandi yavutse ku itariki 17 ruheshi 1973 muri Epworth Family Rectory mu Bwongereza yari
Epworth Rectory England
yari umwana w'icumi na gatanu mu bana icumi n'icenda John na Susanna Wesley na se na nyina se wiwe umuvugabutumwa nyina uwera yishikanye naho yari afise abana icumi n'icenda bo kwitwararika yaronka umwanya ukwiriye ku munsi wiwe w'ibikorwa byinshi wo kwigisha abana inyigisho za Bibiliya n'inkuru za Bibiliya no kubasengera icyo nicyo cyagize abahungu icyo bari cyo umwanditsi w'indirimbo ahambaye Charles mwene se yahaye zimwe mu ndirimbo zahumekewe kurusha izindi twari bwigere tugira Yohani warafatanije na George Whitefield John Wesley na George Whitefield nibo babaye aba mbere mu gushinga iyi metodiste by'ukuri cyangwa ukwezwa John yavyuka kare buri gitondo yamaze imyaka 60 avyuka isaha 10 muri buri gitondo ico nico kintu kimwe ishengero ryatakaje yavyuka buri gitondo isaha 10 kandi yamaze imyaka 50 ikurikira navuga ubutumwa isaha 11 zo mu gatondo kandi rimwe na rimwe yavuga ubutumwa kuva mu nshuro zibiri gushika kuri zine ku munsi bivugwa n'abantu bo mu Bwongereza yuko yagendera ku ifarasi birometero 9,415 buri mwaka kugira ngo avuge ubutumwa ibirometero 9,415 ku ivyo ibipimo byo mu Bwongereza murazi n'ibirebire kurusha ibyacu kugira ngo avuge ubutumwa ibitabo byinshi bimwerekeye byari byanditse bimutyoza mu gihe ciwe bimutyoza bimukekeza ariko rero byari bagiranwe kuva kera cyo kimwe n'abavyanditse nta kintu na kimwe ushobora gukorera umwana w'Imana ngo kijane uba gusa uta umwanya Imana izobacira inzira uko biri kose yiswe umumetodiste kubera uburyo bwiwe bwo gukora ibintu bivugwa ko mu buzima bwiwe yuko yavuga ubutumwa burenga 440 mu yumvire ubutumwa 440 akimara kugenda mu 1971 idini rya metodiste ryashinze imizi mu isi rica ritanga uzishengero metodiste hanyuma atankeka spirke n'abandi beji bari mu icyo gihe rero namba turaba neza indamukanyo kuri iri shengero mu gihe tugiye gutangura ubu ku murongo w'indwi intumwa ya Philadelphia y'ishengero ry'ukuri mu ishengero ry'ishengero ribyitirira ryari ishengero ry'ukuri mu kubyiyitirira wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia nabahamagariye kwitegereza neza ukuntu byinjiranamo kimwe kimwe bu rero muraza kuhashika umumarayika hamwe mwo kwitegereza ukuntu yinjije igihe cya metodiste kigenda hanyuma kikazorenga mu gace gato ka Philadelphia cyangwa ku gihe cya Laodikia Pentecoti hanyuma ejo mu ijoro intumwa ya Pentecoti iragaruka gukankamira kubera baguye nk'uko iki gihe cyabakankamiye kubera baguye aha muri Sarudi mu gihe cy'abaruteriyano kwinjiranamwo urukundo rwa bene data cyari igihe gihambaye cy'abamisiyonari hamwe n'ubutumwa isi ntiyigeze ibona igihe mbere biraza no mu gihe cyacu ubu yuko aho isi itigeze ibona ibihe nk'ibi by'abamisiyonari ahantu hose mu gihe giheze yo novuga imyaka 150 iheze byabaye kimwe mu bihe bihebuje bya kahise ku isi ko abamisiyonari baja mu mpande zose z'isi bajanye ubutumwa bwiza byabaye ku byerekeye ibyanditswe kugenda gusa kurungi ku butumwa nk'inkuru nziza ku rupapuro ku dupapuro duto duto n'ibitabo n'ibindi ubutumwa bwiza bwaragiye mu bihugu byose munsi y'ijuru cekera cyane murabona rero ibyo bica byerekana ko atari ibyo Yesu yavuga ntiyigeze avuga ati mugende muje mu bihugu byose maze mukore amashuri ya Bibiliya ntiyigeze anavuga ati mugende muje mu bihugu byose mutange inyigisho ibyo bintu ni byiza ariko igikorwa yahaye ishengero cyari mugende mu bihugu byose maze muvuge ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza ntabwo ari ijambo ryose ariko n'uguha ijambo ubuzima murabona kubera ko Yesu yavuze ubwo nyine ati kandi ibi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera murabizi Mariko 16:3 igikorwa cya nyuma yahaye ishengero cyane ibi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera igikorwa ciwe cya mbere yahaye ishengero muri Matayo igice cya 10 cyari ugukiza abagwaye kuzura abapfuye no kwirukana amadayimoni mu bihere ubusa mu bitangira ubundi kandi ubutumwa bwiwe bwa nyuma yahaye ishengero ni mugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza kandi ibi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera mbega si igitangaza ukuntu abantu benshi bakata karya gace kari hariya kandi ni sahwanye ifatanya iryungane ryawe murabona ubu yavuze ati abakozi b'imana benshi bazovuga bati mugende mwigishe ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza kandi ibi bimenyetso bizokwama biboneka kuri bo bizokwama biboneka kuri babo bizera bazosenda amadayimoni mu izina ryanjye bazovuga indimisha bazofata inzoka nibanywa ikintu cica ntacyo kizoba gira na gatoyo bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire ibimenyetso by'Imana nzima igenda mu bantu yo gushika he rero mu bihugu byose murabitahura ibihugu byose nuko You get it? Amen. All the world. So therefore, nuko rero iyo mvutse ko ubutumwa bwa Pentecoti si dini rya Pentecoti rero ubutumwa bwa Pentecoti nibwo butumwa bwonyine bw'ukuri buva ku Mana uburaba Mariko 16:1 muriko murabisoma hariya ni byiza hanyene Yesu yategetse ishengero ryiwe mugende muje mu bihugu byose muvuga ubutumwa bwiza ibi bimenyetso kuvuga mu ndimi gukiza abarwaye gukora ibitangaza bizobandanya gushika hehe isi yose bangahe abaremwe bose aho ni kugenda gushika ku iherezo ngaha gushika ku mpera ni byiza ibimenyetso bizokwama biboneka kuri iri shengero gusa abo bizera mu bihugu byose kubaremwe bose ibi bimenyetso bizobaboneka ko suyu abo bizera ni shengero rya Pentecote murabibona rero twafashe muri iki gihe ahanye naho turi muri iri joro kuri Philadelphia feire igihe cy'ishengero ry'i Philadelphia muri kirya gihe hariya yavuze ubutumwa kandi yakoze igikorwa cy'ubumisiyonari isi yose yuzuye inyigisho Yesu yavuze ati ubutumwa bwiza bumaze kuvugwa ku isi yose ngo bushingire intahe rero iherezo rizoca riba Well, yemwe ico gihe namba bigarivyo bavuga kukwira gitinyigisho kurungika abamisionere n'ivyo gusoma kwandika ibiharuro no gutanga urupapuro maze bagatuma abantu baramukanya hanyuma bakizera ko hari imana namba cyari ivyo gusa rero yararengeranye kuza kwiwe byerekana rero ko ubutumwa bwiza Pawulo yavuze ati kuko ubutumwa bwacu utabashitse ko ari amajambo yonyine ariko bwarimwo n'ubushobozi na mpemu yera hanyuma igihe Yesu yavuga ati mugende muje mu bihugu byose muvuga ubutumwa bwiza yavuze ati mugende muje mu bihugu byose maze mugaragaze yo ibyo ndabikunda mugaragaze ubushobozi bw'ubumana bwiza ufata ijambo icyo rivuga hanyuma rero ukereka abantu icyo rivuga maze rigatuma rigaragara kuri bo yo iyo niyo nzira ibyo biravyemeza yo igihe Morishi Lida adahambaye yari ahagaze mu cumba canje urya munsi warahagarariye ibikorwa muri Sudani cari gihambaye ku isi igihe yavuga ati mwene data Branham wewe ko uri umubatiste wari ukwiye kumenya ukuri navuze ni ukuri ni bibiliya hanyuma avuga ati yemwe ati abapentekoti bafise iki navuze ni mpemu yera murabona hanyuma rero avuga ati yo narabona babonye bamenagura ibikoresho hanyuma bakubita ibirenge ku bintu navuze nti ego ikintu kimwe gusa nk'uko mwebwe muyigize inyuma kandi mukitandukanya nabo bafise umuhisha mwinshi bazungurukisha ipine hanyuma bagakora ikintu ariko byose bavyirukanishije ifirimbi murabona navuze nti iyo bamushira hepfo baboronse ibimenyetso twumiza n'ibitangaza n'ibintu byose ariko ntibazi icyo babikoresha bitegerezwa kugira aho bija rero gusa bavuze induru maze bakabisohora nopfuma ndabisohora hako nobigumya hanyuma singira umuhisha namuke wo kusohora ntiwobikora nk'uko urya mugenzi wa kera yahora avuga ati nopfuma ntinya akanyeshamba gato nopfuma ngiraka ariro gake kakanyeshamba hakubura umuriro namuteya ikibazo cy'ibyo muri iki gihe turagerageza gucapa umuriro tuvuga tuti turabizi kera mu gihe cya Pentekote bakoze ibi none bimaze iki kwerekana umuntu akanyakanye hafi gupfa igicapo cy'umuriro ntikiza kumufasha na gatoya utegerezwa kuronka umuriro ubwiwe namba kandi hari inkomezi z'Imana zatumye abapentekoti bakorera umwami maze bagakora ibikorwa n'ibimenyetso bakoze asangwa utazocapa igicapo gusa ariko igihe mubazaniye igicapo cy'ukuri bazoshikirwa na cya kintu nyene kagakiza nyene bashyira ikidodo ku igishinga ntahe cyabo bwite nk'uko bo babikoze murabona ariko ni ngombwa ko ubibashira ntutegerezwa kubishira kure ku rundi runganwe ariko ubizane aha rero turabona ko iki gihe cy'urukundo rwa bene data cyari igihe gikomeye cy'ubumisiyonari Yesu yavuze ati mu bihugu byose no mu byaremwe byose kandi ibimenyetso bizobonekana rero nk'uko twaciye muri Kayise no muri Bibiliya ndashaka kubabaza mbega buri joro ntibyigeze twasomye ngaha muri Bibiliya ibyo Yesu yabwiye Yohana ko bizoba kandi ahanyene twafashe kahise turemeza ko byabaye uko nyene kandi yo niyo mpamvu nafashe umwanya nk'uyu wo kurondera aba bagabo kugira ngo ndabe aho uyu mukozi w'Imana yatwaye ubwo butumwa yari ariko yari hariya neza nk'uko Bibiliya yabivuze vuze yagumije ubutumwa neza ngo ko abugukinisha hanyuma twarabonye ko bwasa n'ubwakuweho kandi ico gihe nyene yacise igihe cyapfuye cirabura n'ibindi hanyuma rero hasoho ku muco muke gusa hanyuma izindi ngufu nkeye hanyuma uje muri Pentekoti byakoretse by'ukuri ubugira kandi neza mu gihe cy'iherezo hanyuma rero umugeni arazamurwa hanyuma baragiragenda hanyuma amarushwa yongera kugaruka neza amarushwa ahambaye azoza ku isi yose rero igihe gihambaye cy'ubumisiyonari urukundo rwa bene data igihe cy'ibikorwa reka ndababwira amazina ya bamwe mu bantu bakomeye hanyuma nanditse amazina yabo gusa hepfo aha John Wesley George Whitefield hayari ko nko muri 1739 Charles J. Finney Downey Moody William Carr umumisiyonari ikomeye yagiye mu Buhindi mu 1973 David Livingstone muri Afrika yepfo murabona abo bose bamwe muri abo bantu bahambaye gusa mvisa amazina ya benshi muri bo ngaha abagabo bahambaye babaye muri rurya rukundo rwa bene data ko umugabo yirabura uwera umuntu w'inginagina uwo muhondi impome zose zari zasenyutse maze abo bagabo baragenda ku mbuga z'ubutumwa ariko urukundo rwa bene data kuramburira ukuboko amahanga yose hariho hose kandi hari habugururiwe kugira ngo bashobore kugenda ikindi gihe cy'urugi guguruye kuko batashobora imbere y'ibyo ntibari gushobora kubikora ubu papa hamwe n'iby'ubupapa kuri Roma n'ibindi bwari bwaravyugaye byose ku buryo batashobora kugenda ariko muri kiriya gihe inzugi zari zuguruye kuko yavuze yuko cari gihe cy'urugi guguruye guguruye inzugi zinshi muri kiriya gihe urugi rw'ubutumwa bwiza urugi rw'imbuga z'ubutumwa urugi ruguru garukan kuri rugarukana kuri Kristo kandi ibintu byose byari byuguruye muri ico gihe kandi murashobora kubona ivyo bakoze bene data bakoreyemwo ibikorwa bihambaye kandi uhereye kuri John Wesley nyenyeri igihe cya Sarudi maze kuza kuvyura bo mu gihe cya Sarudi mu myaka 150 heza abamisiyonari bahambaye nk'uko batigeze babaho mu kindi gihe cyangwa iyindi myaka iheze yawo bakwiragije ku isi yose yumvira ibyo buri gihugu munsi y'ijuru cumvise ijambo byarangiye haheze imyaka myinshi murabona ariko si ubutumwa bw'izi ijambo gusa kuko ivyandikishijwe inyuguti byicisha ariko impemu iheshu ubugingo murabona
the letter killeth but the spirit giveth life
igihe nahagarara muri Afrika yepfo hariya havugirwa ubutumwa rya munsi hanyuma nkabona hari ibihumbi n'ibihumbi bicaye aho hanze abisilamu hanyuma nabonanye n'umumisiyonari w'umwisilamu hanyuma uyu mumisiyonari w'umwisilamu yavuze ati yo kubw'ubwo bugingo bw'agaciro rero uwo mugabo yari amaze y'imyaka n'imyaka amaze yazanye umwisilamu kuri Kristo kubera yuko umwisilamu yava kuri ba Medi n'abaperesi nk'uko amategeko ya adahinduka canke ngo atandukane iyo ari amwisilamu n'umwisilamu ibihe byose aho rero bari bafise ubwo bugingo uyu mwene data yavuga ahagaze hanze hariya ku mbuga ya Pretoria mugwa mukuru wa Afrika yepfo ni muri leta yidegembya ya Orange kandi ni muri Transvaal kandi twavuye aho tuji Cape Town ni Bramfontein kandi duca muri iyo nzira hanyuma tugaruka duciye Grahamstown East London kandi rero mu tugaruka i Johannesburg ubugira kandi tumaze kuva Kaperta Cape Town kandi tukaduga kunkengera n'ivyizi gisagara cha nyuma twagiyemo ni Durban aho twahuriye hamwe benshi bimvukira hari ibihumbi jana na 50 canke ibihumbi 200 imvukira bari bicaye aha basilamu imvukira twari dufise bari bafise bisaba amayinga mu kujabukaho ifarasi zigirira ibi ihiganwa hanini cyane kurusha Churchill Downs aha kabiri mu byunini ku isi yose Londri fise ahagutse cyane Afrika yepfo na Cancer Downs rero bari bafise inzitiro kuko hari intambara z'amoko kandi abapolisi abarinze 200 cyangwa 300 bahagaze hanze batwara buri moko mu nzitiro kugira ngo ntibagwane no kubaka ibigwanisha amacumu n'imyambi n'ibindi bazanye bicaye hasi barabana bicaye ishije ku ruzitiro n'intambara z'amoko abakuru babo bahagaze babashyira kuko umuntu munaka n'urutaro runini yabahuhira akayaga gatoye n'abamikazi umwamikazi we Rodezia yaje hamwe n'imodoka 27 n'imizigo icanke itereni cyangwa urukurikirane rw'imodoka zuzuye abantu bapfuye muri Rodezia baje mu gikorane kandi itereni idasanzwe yaramanutse umwami yakoze ikintu bigihambaye igitangaza n'ibimenyetso bikomeye kandi mbega twahasanze iki Sidney Smith umukuru w'igisagara cya Diriba yasohotse uwo munsi navuze nti niko uwo muntu iyo mparati ntoya ku izosi yiwe umuntu w'umwirabure nk'uko twomwita hano ubwoko bw'abirabure nicyo cyatumye mba hariya ngo mvuge ubutumwa kandi benshi muri bo nta mpuzu bari bambaye namba nta kantu abagabo n'abagore nk'uko rero yari afise ikigirwamana mu kuboko kandi afise navuze imparati kwizosi navuze nti nivyiki izo mparati ziri ku mazosi yabo nivyiki yavuze ati n'abakristo navuze ntumukristo nikigirwa mana ku kiganza ciwe yavuze ati yemwe rero mwene data Branham ndane n'umusaso ngaye yavuze ati ndaso shobora kuvuga ururimi rwiwe yavuze ati turaja kuja hariya hanyuma umuvugisha umwite ukose ushaka umuvugishe nkuko wowe ugiye kumubaza ikibazo cyari cyo cyose nangaja kumubwira hanyuma ndakubwira icyo yanyishuye nanje ntimwaramutse Tomase namwise Tomase kuko numva ko ryari izina ribereye hanyuma ndavuga nti mwamwa mwaramutse Tomase rero yaranyitegereje kandi ndavuga nti uri umukristo ego yari umukristo rero navuze yo byukuri ntiyaranze ntiyari bwigere nta numwe muri bo yari yigeze atubona nuko ndavuga nti uri kurakora iki nico kigirwa mwana weyo ss yarakigenda na murabona cari imana murabona hanyuma ndavuga nti yarakoze so yarakigendana navuze nti yemwe iyo si yo mpamvu yo kuwo ubikora uri umukristo ntiwategerezwa kukigendana yavuze ati yemwe umunsi umwe intambwe yakurikiye se hanyuma cyane umucano wakandi avuga isengesho umupfumu yamubwiye hejuru y'iki kigirwa mana rero icyo kigirwa mana cyirukana iyo ntambwe ibikoko byarishe benshi muri bo hariya rero navuze nti rabi ntiyari isengesho umupfumu yababwiye kuvuga wari umuriro wirukanye intambwe navuze nti intambwe itinya umuriro kandi navuze nti nk'umukristo Tomasi ntushobora kugenda nico ntushobora kugira icyo ugikorako kandi yavuze ati yo yemwe yavuze ati amoyahe izo ni inkomezi zitaboneka imana yacu tutabona amoyahe bisigura ikintu kinaka inkomezi z'umu nk'umuyaga yavuze ati namba amoyahe inaniwe iyi ntizonanirwa rero yo zishije hamwe nambi mwidakoze iyindi zokora rero izo ni inkomezi z'ubukristo nibyo yo mana we ariko rero urya muhinga migentemu yera yamanuka mu gikorane mu kibuga cy'amahiganwa hanyuma atangura guhishura amabanga yo mu mitima inyuma naratoye icanditswe nko mu isahaho byantwaye by'ukuri minota 15 kuko bari bafise abasobanura 15 batandukanye byacako rero novuze nka Yesu Kristo umwana w'Imana hanyuma Yesu uyu akavuga ati hanyuma uyu nawe akavuga ati gro yukanyuma kandi nk'uko bose bavuga Yesu Kristo umwana w'Imana abasobanutse rero nategerezwa kwandika icyo nahereje ko kuvuga ahandi yo sinari kumenyaho nari ngeze hanyuma rero nkarindira kugeza bahejeje hanyuma ngezweho navuga nti rero umumisiyonari yabwiye Yesu yaje kubacungura woshoboye kubabona barabana murabizi imiryango myinshi kuva hejuru gushika hasi nka kuriya navuze nti umumisiyonari yarambwiye ibyo ariko mbega ya mumisiyonari gusoma iki gitabo mwoba mwarabonye aho yari umuganga akomeye naha vuga yuko yobaye hano mu gihe mu bantu kugeza agarutse ubugira kandi ibikorwa nkora namwe muzobikora kora mwebwe mwakiriye Kristo nk'umucunguzi wanyu mufise ibimenyetso bibaranga murashaka kubona Yesu agaruka hano no munsi maze agende mu bantu hanyuma akora ikintu nyene yakoze igihe yari ku isi yo bose bati ego barashaka kubona ibyo murabona barabishaka navuze nti rero namba zo bikora akadukoresha hano kugira dukore icyo kintu nyene yakoze igihe yari hano ku isi mwo kwizeye ijambo ryiwe yo ego murabona abisilamu bicaye hanze hari uwa mbere umuntu wa kabiri kuri arutari yari umugore yizera Muhammad mpemu yera avuga nabwiye uyo mugore navuze nti ubu urazi ko ntakuze sinshobora no kuvuga ururimi rwawe hanyuma aravyemera yari afise akaburungu gatukura hagati y'amaso yiwe hani ibyasobanura yuko yari umwisilamu w'ukuri rero navuze nti yemwe ubu kugukiza sinshobora kugukiza ariko navuze nti mbega wotahuye ibyo navuze kuri uyu muhinga mu butumwa hanyuma yishuye umusobanuzi w'umwisilamu ko yari umuhindi nico yari yavuze ati yego yabitahuye yari yasomye isezerano rya kera yo nibyo murabona mbizera imana nabo kandi nuru ubu urubuto rwa Aburahamu murabona ariko yavuze ko yizera Imana ariko yizera Mahome nk'umuhanuzi wayo kandi twizera ko Yesu ari umwana wayo murabona rero yavuze yo yizera Imana kandi navuze nti rero namba uzisezerano rya kera hanyuma ukamenya icyo Imana yari mu bantu batwitangiye imbere mu bihe biheze rero Yesu uwo twita Kristo yategerezwa akuba Imana muhanuzi baramwishe wibaza ko batabikoze kubera wavuze ko yaduze ku ndogo bayera maze arayinyonga ibyo nibyo wigishijwe n'umupatiri kuwawe ko atigeze yicwa rero kandi yapfuye urupfu rusanzwe ahandi hantu imyaka yakurikiye navuze nti uravyizera ariko uyu Yesu ko bijanye n'isezerano rya kera yarapfuye hanyuma arazuka maze arungikira mpemu wiwe ishengero ryiwe rero murabifise murabona ibyo nibyo neza na neza uwo mu Isilamu yagejeje Billy Graham murabona icyo kintu nyene iyo nteguro nyene navuze nti ubu namba muhamya kigeze agusezeranira isezerano na rimwe ariko Yesu yaradusezeraniye ko ibikorwa yakoze nyene ko twobikoze kandi rero uribuka ko ari mu Wera Yohana 5:19 ntacyo nkora data atakinyeretse navuze nti rero namba Yesu azoza hanyuma akanyereka ingorane yawe iyo ariyo canke igituma uri hano akakubwira ibyagushikiye kahise kawico kari kandi namba yoshobora kukubwira kazoza kawico kahise kawico kari by'ukuri uzokwizera icyo kazoza kazoba yavuze ati ibyo nukuri murabona biciye mu musobanuzi hanyuma navuze nti ni byiza arashobora kubikora hanyuma abisilamu gusa barahagurutse baritegereza murazi kandi igihe mpemu yera yavuga ati umugabo wawe mugufi umugabo muniniya n'ubwana bwirabura ubwana bwirama wari ku muganga nk'iminsi itatu iheze navuze nti ufise abana babiri yagutumye igipimo c'abagore yavuze ati ufise agasaho karimo amazi mu gitereko yaravye hasi yunamye ku mutwe wiwe avuga ati uko n'ukuri hanyuma navuze nti rero namba usome isezerano rya kera ni nk'uko Yesu Kristo yabwiye wa mugore iriba yavuze ati ibyo n'ukuri kandi navuze nti yemwe ni kuki waje kuri jewe nk'umukristo ni kuko utagiye ku muhanuzi wawe Muhammad yavuze ati niyumviriye ko ushobora kumfasha hanyuma navuze nti sinshobora kugufasha ariko namba uzokwakira uyu Yesu ari hano ubu azi ubuzima bwawe kandi azi ibyawe byose azogufasha yavuze ati ndemeye Yesu nk'umucunguzi wanje byarabaye nk'ibyo abisilamu 10,000 baje kuri Kristo uwo muhinga mu murabona niho mu myaka 30 ku rubuga rw'ivugabutumwa kandi barahindukiriye Yesu kubwo icyanditswe aho mu gihe cy'iminota 5 10,000 byaje biciye mu butumwa bwiza bugaragajwe Imana ntiyigeze itubwira kubaka amashengero ntiyatubwiye kubaka amashuri ibyo ni byiza ibitaro n'ibindi Imana yari nzi ko tubikeneye ni gahunda yayo ariko igikorwa cy'ishengero ni kuvuga ubutumwa bwiza ariko dutanga urupapuro icyanditswe cya Asbury iki kibanza gitoya kiza hano Imana iheza agira abo bantu iyo kaminuza ntoya ya Methodiste ngahi Wilmore Kentucky ni imwe mu bibanza byiza bitoya bya mpemu mu isi ndibaza muri uyu mwanya n'abantu beza kandi nari komva ndibagiye yari Rhodesia ariko ntabwo ndinzi izina ry'igisagara Billy urashobora kunyibutsa Salisbury ibyo ni byo New Salisbury ndabihibutse New Salisbury Rhodesia kandi twari ko tuva i Rhodesia hanyuma nabonye urupa apuro kw'inzira rwa Amerika igihe twari ko tuduga mu ndege umuhungu n'abakobwa batatu hanyuma navuze nagiye kuri bo mvuga ntamahoro hariya navuze nti ndabona ko ufise urupapuro kw'inzira rwa Amerika yavuze ati uvuga icyongereza navuze ntego navuze nti ndindi ndumunyamerika yavuze ati yemwe ibyo ni byiza navuze nti ufise urugendo yavuze ati oya turi abamisiyonari navuze nti yo ese kuntu ari byiza navuze nti neza ndanezerewe guhura na mwebwe hanyuma navuze nti muva hehe iri heshengero cyangwa uva mu idini cyangwa muri the game cya gusa yavuze ati oya turi abamethodiste tuva i Wilmore Kentucky navuze nti ni nko mu karere kanje muhira navuze yavuze ati ntiwoba ururya mwene data Braname hariya navuze ntego mugenzi uko n'ukuri kandi ibyo byaramukijije aho nyene murabona ntiyasubiriye kuvuga kandi nabonye inyifato yiwe yaravye abo bakobwa barabanye nkuko navuze ntinge gatoye umwana wanje ntacho yarare hari umuhungu akandi navuze ni kandi barya bakobwa hanyuma navuze nti nawo shatse kuvugana namwe mwese umwanya muto yakuvyerekeye inyifato y'abakristo twese turibo kandi turaha kubye intumbero imwihambaye ndashaka kubabaza mwa bakobwa batatu na wewe musoro urashobora mu izina ry'umwami Yesu mwavuze yuko mumaze imyaka ibiri nga murashobora kwerekana ubugingo bumwe mwazanye ku mwami ubugingo bumwe ntibari kubigira nta bugingo na bumwe navuze nti sinshaka kubababaza habe na gatoya hanyuma navuze nti navuze cyane ibyo muri ko murakora ariko mwebwe bakobwa mwategerezwa kuba muri muhira mufasha abanyoko banyu koza ibyombo ibyo nibyo neza na neza ntacyo mufise mukora nga nibyo neza na neza ani nta muntu afise acari cyo cyose akora mu bikorwa by'Imana kugeza bararonse mpemu yera no kwigisha inkomezi z'ukugaragaza kuko icyo nicyo kintu cyonyine kizo nyiganyiza abo bantu kandi murabi imyiyerekano mufise n'ikintu cyose ni kubera ko ubutumwa bwiza bw'ukuri butigishijwe kuri bo babuhawe mu majambo rero murabona icari cyo uko n'ukubandanya kwa wa wundi uwahunze uwo mugiye cariteraho aho batanze igitabo si buntu si kubuntu n'ukuri cyangwa bibiliya kubuntu ubu rero igihe gihambaye rero mureke dutangure rero ndizera turi ku iyo yari ndamukanyo ku murongo w'indwi muri wandikire Philadelphia utubere w'ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi ubugurura ntihagira ubugara kandi ubugara ntihagira ubugurura mbega imvugo ihambaye sibyo ndaza kubigaruka ko mu mwanya kuko bijanye n'ivyanditswe ngaha kure ngo ndazi ibikorwa byawe ehe nashize imbere yagurugi rwuguruye ntawushobora kugugara yuko ufise ubushobozi buke witondeye ijambo ryanjye ntiwihakanye izina ryanjye rero nimwitegereze igihe kirashitse rero inyuma y'igikorwa gihambaye cy'abamisiyonari cyashitse ku isi yose cy'urukundo rwa bene data gufata ibyo bari bafise nta kintu ndabigaya ko ku byanditswe n'ibindi byari ibyo byose ahantu hatandukanye si rero ishengero dini ryasubiye mu bikorwa by'inyigisho bugira kandi murabona ryasubiye inyuma inyuma yaho idini rihambaye ryashinzwe Yesu yashyizeho irembo ryuguruye inyuma yaho igihe cya Wesireyi kiziriye hanyuma y'ishengero rya Methodiste ryashinzwe ku isi rishinga imizi rirakura rigira ishengero rihambaye nk'uko riri uno munsi rimwe mu mashengero akomeye cyane mu mashengero y'abaporoti kandi icyo gihe ikintu cyabaye cyari Yesu yashyizweho irembo ryuguruye yashyizeho irembo ryuguruye kubw'ishengero imbere y'uko injira muri Laodikiya igituma ndiko ndabivuga nk'uku ni ukugira ngo mutahure icyo nshaka kuvuga muri ibyo kana aha nakanaka murabona ni kuva mu gihe cy'abamisiyonari burugi bwuguruye ariko murabona yari yababwiye yuko yari afise urufunguruzo rwa Dawidi n'ibindi ariko ngaha yaravuze yuko yari yashize imbere y'ishengero rero inyuma y'icyo gihe cy'abamisiyonari kandi Witifrede n'abandi bose ba Fine Sanki na Modiba kubandanya Modini we yari umwe mu banyuma gushika ubu yarashizeho urugi rwuguruye imbere y'ishengero yo ngahaho mutegerezwa kurabira neza rero ni neza na nezina ihanahana hagati ya Philadelphia na Laodikiya Yesu ni we rembo rero nimba mwozingurura hamwe nanje muri Yohana 10 ku murongo wa 17 mureke ibitu bironkera icyemezo rero tumenye neza benshi muri mwebwe murashobora kwizera kandi umuntu munaka aravuga ati rero sindigera yarabivuze gusa ndashaka gusa kuhasoma Yohana igice cya 10 ku murongo wa 17 Yohana 10 ku murongo wa 17 ni byiza turasoma ayo majambo ndabasabye imbabazi ni Yohana 10 ku murongo w'indwi si 17 nuko Yesu yongera kubabwira ati nukuri ndababwire ni jewe rembo ry'intama dusubiye mu mihezagiro twinjira gute muri Kristo we ninde nuruhongore ka kenshi ndabyirumvira kwiki yari kubirembo mu gihe yari muntu rero hariya mu bihugu byo mu buseruko umunsi umwe mu ijoro nabonye umwungere yinjije intama zose mu ruhongore azicishije mu irembo kandi rero amaze kujinziza zose acara ziharura kugira ngo abone ko zose zinjiye niko gucara aryama mu irembo wenyene nta kintu cyo kwinjira ngo gishikire intama canke nta ntama yosohoka itamuciye ko rero Yesu niwe muryango murabona uruhongore. Kandi nariko ndatwara imodoka ntoyi y'abongereza yo mu bwoko bwa jipe hanyuma nabwiye umugenzi namubwiye nti abo bari abungere baciye mu gisagara hagati hanyuma ifirimbi iravuga maze abantu bose bafata amafire nca niyumvira nti n'ibiki bibaye kandi yari umwungere yaca mu gisagara n'intama ziwe rero hariya mu burengero ntibimeze nka hano bashira ibitandazwa byabo byose hanze iruhande y'inzu mu bibanza by'isoko kandi hariho ivyama vy'amapome n'amapware n'ubundi bwo ivyama n'imizabe bigerekeranye neza mu buryo buteye igomwe itondetse ku gikoresho cabigenewe gusa kuri umurongo kandi umwe wese mu badandaza ari hariya kandi agerageza kukwega kugira ngo ugure bimwe mu vyamwa vyiwe n'ibindi. Yemwe uyu mwungere yaciye neza muri birya barabara rikuru navuze nti mwene data haniho hatangurira imyiyerekano ndaja guhaguruka maze ndabirabe kandi uwo mwene data yari kumwe nanje yavuze ati uraja gutanga mwene data Branham itegereze ikintu cyose carahagaze umwungere yabandanije agenda ataco yino nata intama yose imukurikira neza na neza imukurikira namba yarahindura akayira akagira gutya maze agahindukira buri intama neza inyuma yiwe zarahindukiriye akayira iyikurikira yaramukurikira neza mu buryo bumwe kandi zarahindukira yo uko niko dukurikira umwungere ibyo nibyo yaciye hagati muri iryo barabara kuzana ikintu kinaka ku yindi mpera kandi izo ntama zimukurikira neza nk'imbwa zaraba ku ruhande maze zikaraba ibyo bidandazwa ariko zakurikira umwungere yo ndakunda ibyo murabona navuze nti yo mwene data yomba noshobora kuvuga iyo mvugo no kwigisha ubunyene nibyo ego ntiyahindukiye iburyo canke ibubamfa ariko yagumye neza inyuma y'umwungere ibyo n'ivyishengero ryakoze ku rugendo rwaryo rwose kuguma inyuma y'umwungere mpemu yera turongora mu bugingo udashira atari uguhindukira kuko iri ari ishengero rinini risharijwe n'amashurwe nirira rifese nakana nakaba bahinga benshi naba nabarya kurya ariko kugumanye n'inyuma y'umwungere hariho hose umwungere agiye intama zirakurikira intama zanje zirumva ijwi ryanje kandi ntizokurikira uwo zitazi ivyo nivyo ya uwo mwungere arazi ukwabira n'ibindi byose bituma izo ntama zigenda neza kandi igihe twasohoka mu gisagara cari ikintu gitangaje nabonye umurima hariya n'umuntu kanaka ari mu micungararo kandi bari bafise indogobwa n'inka n'ingurube n'intama n'impene n'ikintu cose hariya kandi navuze nti yemwe abo bantu ni bande hariya yavuze atabungere kandi navuze ntumwungere aragira indogoba nawe yavuze atego mugenzi yemwe navuze nti niyumvire yuko umwungere aragira intama gusa yavuze ati oyu mwungere n'uwuragirya azigaburira ubwatsi kandi hariya mu gihugu cawe babita bungere b'inka n'ibintu nk'ibyo navuze nti yo ndabibonye umwungere niwuragira ego acungera ubusho ibyo nivyo yavuze ati ikintu gitangaje ni mwijoro igihe mbiteye ubwoba wewe nk'umukozi w'imana yemwe no kubwira ikintu kimwe yavuze ati iyo byije n'ibyo kuri yuko aragira imwe yose muri zo azirongora hanahariya zifasha kandi araba yuko zironka ibintu byiza ku murango ariko iyo byije inyumbu zose n'indogoba n'ingamiya n'icari cyo cyose afise abisiga hanze mu murima ariko atororokanye intama zo maze akazishira mu ruho ngore yo navuze nti mwami ngira intama ico wokora cyose murabona kuko igihe bwije nshaka kuja mu ruhongore rw'intama kwinjira mu rugi guca mu rugi Yohana 17 ngaha canke yavuze ndi 17 bambe yavuze ati ndurugi rw'intama abo bose bati imbere yanje n'ibisuma n'abambuza ariko intama ntizibumviriza ndurugi umuntu yinjiriye muri jewe arakitswa kandi azokwinjira kandi azo soho kakanda zoronga ichanya chubgazi.
He shall be saved and shall go in and out and find pasture. Now,
ubu nashitse imbere y'iri shengero hagati y'igihe cy'i Philadelphia n'icy'i Laodikia urugi rwuguruye. Yo, ubu murabitahura kandi ni mwambara inkofero zanyu zo kwiyumvira icyiza kibereye kandi mushikushikamye. Ubu ni mwumvirize iki ni cyiza ndababwire ni ubuki bwo mu rutare. Nimufate gusa inzahabu zikuweho inkamba ndirembo by'uruhongore rw'intama. None ni giki giribwa rembo rya ashyiritsweho. Reka dusubize ubwenge bwacu inyuma kandi uvuga mu gihe gihambaye kivuga butumwa ry'abametodiste ubwo bwakuwe mu gihugu n'ubutumwa bw'ukwezwa riteri mu gutsindanishirizwa Wesley yazanye ubutumwa bwo kwezwa kandi mu mpera y'igihe cya metodiste ku mpera igihe cyashinga imizi cyaciye gitangura kuba idini rihambaye kandi igishengero iryo ari ryo ryose. Ubu ni mwumvirize birakomeye ariko ndashaka umuntu yobinyereka abikuye mu by'akahise. Nta shengero nari mu Imana yigeze ihagarika ryari ryaravutse mu buryo bwa mpemu bwa Pentekoti hanyuma rigaca riba idini kandi ryitunganije ubwo nyine rica ripfa kandi ntirizokwigera risubira guhaguruka ukundi. Yo, ugufatanya kwarabandanije ariko ntibigeze bagira umuvyuro. Umuvyuro wa Luteri ntiwigeze useruka kandi waba n'umuvyuro wa Methodiste ntiwigeze useruka kandi habe nambo umuvyuro wa Pentekoto ya mugenzi. Barawutunganije iby'Imana yavuze mu bihe by'ishengero yuko yo yanga ico kintu inyigisho z'abanikorayiti. Ubu ni mwibuke ntitubikora mu kurwanya uwo ari we wese. Abantu beza barasabagiye intama z'intama ziri ahantu hose hariya. Uko ni ukuri ntibyo abametodiste ababatiste icyo bari cyose n'abantu b'Imana mu gihe bavutse ubwa kabiri muri mpemu w'Imana n'abantu b'Imana ariko amadini yarabasinzikaje kandi bayererana amatete bayakura muri metodiste bayajyana muri batiste no kuri pa kampe berte n'ahandi gushika ayo maketa basizeho agatabuka kubwo kuyavana ahaba yacana hariya. Ni byiza cyane umwami yavuze uterero mu mpera y'icyo gihe. Ni jewe rembo ry'intama rero niri herembo ryari ryugururiwe Yesu hagati y'ibyo bihe bibiri gusa. Ibyerekeye igihe cya metodiste kandi dane modi na bamwe bananirirwa mu gikorwa harya haje kandi igihe cy'abantu bakiriye mpemu yera bavuga mu zindi kandi ibintu byagaruka mu ishengero. Ibyo ni nk'ukuri ni nko mu bihe bya 1996 muri ibyo bihe neza na neza. Hanyuma n'igiki cyabaye hanyuma y'ibyo hatanguye kuza ikintu cya mbere womenya batunganije inama rukokoma ya kera yabaye yitwa ubu Assemblies of God. Murabona guhera kuri iryo shengero ryaguye mbega hanyuma hakurikiye iki yagumije urugi rwuguruye irembo ryuguruye. Rero reka tubisome mu mucakiri jambo kurindi nkuko arizana murabonehe. Reka turabe nta muntu yo kugara nshitse imbere yawe urugi rwuguruye ebiri kurugi ni ruhande ndazi bikogwa byawe. Ehe nshitse imbere yawe urugi rwuguruye kandi ntawe ushobora kugugara. Urugi rwuguruye rwari iki? Rwari kwa guhishurirwa k'ubumana buhambaye bwa Yesu Kristo. Esu kuba umuperesona na wakabiri mu batatu ariko ni ukuba Imana ubwayo yihinduye umubiri no kubana natwe kandi uguhishurirwa. Rero namba mushobora kwihweza neza mu kanya gatoya gusa. Reka dusome gusa ibikurikira bikeya. Kurwugara afise ubushobozi buke ntiwihakanye izina ryanjye. Ubwa mbere aho iryo zina ryavuzwe ko rero kuva icyo gihe caheze ngaha cyataye izina ryiwe kandi riteye. Yasohotse afise izina yuko yari muzima kandi yari yarapfuye. Nibyo data umwana mpemu yera ngira izina rya Yesu riraje. Ubugira kandi hagati y'ibi bihe bibiri ngaha hagati y'urugi rwuguruye rero ni guhishurirwa icyo yari ubumana guhishurirwa ko ubumana bwiwe rero ibi nibyo yahishuye mu gihe cya mbere nyene nimwitegereze rero nk'uko Yohana yamubonye ahagaha ahagaze hagati y'ibiterekwa kw'amatara zahabu kandi yari ahagaze ateze ibiganza byiwe ngiki giterekwa ko amatara cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu cya gatandatu cindwi ateze ibiganza byiwe mu ishusho y'umusaraba yavuze ati ndi Alfa na Omega mu yandi majambo nzobo uwurengeye byose ubwa mbere nzobo uwurengeye byose ubwa nyuma umucu userukira mu buseruko kandi urengera mu burengero cyabaye igihe kibu cy'ikibunda cy'umwiza ariko hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba bwa bushobozi nyene bw'ubumana bwiza bwaserukiye ngaha mu kuboko kumwe mu buseruko nibwo bwakayanganye hariya n'ubu mu kundi kuboko burengero Alfa na Omega ndi akani ndize mu bisanzu mu biganza byiwe murabitahura
Alpha and Omega. I'm A and I am Z. In his hand. You get it?
Rero yakoze iki mu gihe cya mbere kibyahishuriwe Yohana yahishuriye ishengero rya mbere Efeso ubumana bwiwe burengeye byose ibyo nibyo rero ubu murabe rimwe byose muri aya mashengero yaciye ngaha yari ihishuye ubwiwe mu bumana mu ishusho yiwe y'ubwiza gusa ariko muri iki gihe cya nyuma ahindukaze kugarukana ku itanguriro ry'inkomoko ubugira kandi murabona uwa mbere n'uwa nyuma igihe cya mbere ubu igihe cya nyuma kuko yavuze ati ndi uwa mbere n'uwa nyuma kandi ariko muvuga muti none ibyo byashyitse gute ninde yazanye ibyo kwari uguhishurirwa benshi muri mwebwe ngaha barabironze kuko ngiye kuvuga ikintu kimwe ubu nimuraba ishengero ryiwe ryose ryubatse kuguhishurirwa kwiwe bwiwe ibyo nibyo namba mutizera ibyo mureke tuzingurure muri Matayo 16:18 murajya kubona yuko mu kanya gatoya yuko guhishurirwa kose kubatse kuri bubwiwe ishengero ryiwe ryose ryubatse kuguhishurirwa kwiwubwiwe rero reka dutangurire ngaku mureke dutangurire mureke nko ku murongo wa 14 nabo bati
now let's begin here at the let's begin it's about the 14th verse then they said some say
nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi ikibazo cyari Yesu yavuze mu misozi hera i Kayisariya mu bwa Filipo abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde umurongo wa 13 kandi icyo cyari gice cya 16:16 rero hanyuma bavuze ubu witegereze ngaha hantu hambere Yesu yavuganye n'ishengero kandi mu byejuro Yohana bari inyuma hanyuma yavuze ati bamwe bagira uri Yohana umubatizi abandi nguri Eliya abandi nguri Yeremiya nabandi bandi canke umwe mu bavugishwa n'Imana arabaza ati umugwi wose uri hamwe ariko mweho mugira ngo ndinde Simoni Petero aramwishura ati Kristo umwana w'Imana nzima yo mana we hanyuma Yesu aramwishura ati umuhigwe Simoni mwene Yona atari nyama na maraso byari guhishuriye ariko ni data wo mwijuru yo mana we ni ntiwigeze uronka ibi mu iseminare nta bundi buryo wari kwigera uronka ibi Simoni umuhungu wa Yona uburyo bwonyine wabironse kwari uguhishurirwa kwa mpemu kwari guhishuriye bivuye mu ijuru yuko ndiwe Yesu yavuze ati namba mutize yuko ndiwe muzopfira mu byaha byanyu ndiwe ndakubwira uri Petero kuri urwo rutare nzokubaka rw'ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora nigiki ibya mpemu ibya mpemu ukuri kwa mpemu ijambo ry'umwami rero tubona yuko muri uku guhishurirwa uhambaye Imana yatanze ngaha ku ishengero mu minsi ya nyuma yuko Imana yarungitse kandi yihishuye ubwayo urugi rwuguruye hagati y'ibyo bihe bibiri ntihari mu gihe cya Laodikiya nta nubwo hari muri iki gihe kindi igihe cya Philadelphia ariko hari hagati kwinjira namwo kuko I ndaja kubyemeza mu mwanya gatoya kandi murabitahura murabona turaja kubigira iby'igiciro ku buryo mudashobora kureka kubibona namba mushaka nyene kubibona murabona ni byiza cyane rero kwihishurwa ryiwe bwite niho yubatse ishengero ryiwe rero nibangahe bazi yuko ibyari kuri yubatse ishengero ryiwe kwihishurwa ryiwe ubwiwe ni byiza cyane none yavuze iki
What did he say? No man.
Ntamu ntashobora kugugara. Ndazi ibikorwa byawe ehe nashitse imbere yawe urugi kuguruye niki uguhishurwa kubumana bwa Yesu Kristo burengeye byose mbega yabwiye ikishengero ryiwe rya mbere hariya hamuri iki gihe yavuze ati ndi uwamyeho ariho kandi akiratse ndi uwa mbere n'uwa nyuma ndi mushobora byose yavuze inshuro zitatu yayigize imana ku ishengero ryayo rya mbere ngaha imbere y'uko aja mu ishengero rya nyuma yavuze ati nashyize imbere yawe urugi rwuguruye namba ushaka kubona uguhishurwa nguku ngahaho yo kubaka ishengero ryayo kandi uburyo bwonyine yashobora gutwara ishengero ryayo ni hari inyuma kuguhishurwa kuwo yarari by'ukuri murabe igihe aburahamu yatanga isezerano cyangwa igihe imana yagiraniye isezerano na aburahamu urya munsi yavuga ati ibi bintu byoshika gute mbona yuko nshaje kandi samuragwa wanje wenyine ni uyu musuku w'i Damasiko mfise ngaha Eliezeri yavuze ati ndashaje kandi wansezeraniye umwana mbega uzobikora gute mbega bizokoreka gute kandi mwibuke yagiye gusinzira itiro ryinshi ryamuguye ko nk'umugabo wese urupfu kandi rero yabonye imbere yiwe hicaye itanure ryakumurira umunyabya wese akwiye kuja mu muriro yari yishe igikoko ishashi impene n'intama intunguru n'inuma ntiyigeze atandukanye intunguru n'inuma kandi rero uyo muco wera mutoya waje imbere hariya hanyuma ugenda ugaruka hagati y'ibyo bipande by'igikoko byemeza isezerano hamwe na Aburahamu rero mu Buyapani namba hariho umuyapani ngaha murazi ukuntu bagira isezerano mu Buyapani basukumunyu umwe ku wundi bafata agakombe gatoye ku munyu maze bakicara hariya bagavuga bati mbega uzokora iki na kiriya ego nzokora iki na kiriya hariya hanyuma bakagira isezerano maze bagafata umunyu kandi bakawusuka kuri umwe kuko umunyu ni ikintu kibikika murabona ni byiza cyane basukumunyu umwe ku wundi iryo ni isezerano muri Amerika ukuntu bagira isezerano ngaha tuvuge yemwe mbega muraja gukora ikintu kinaka nzokora ikintu kinaka kandi ikintu cya mbere mwomenye duhana ukuboko tuti nkora mu ntoki kandi iryo ni ryo sezerano ariko mu buseruko umuntu bakora isezerano bandika ikintu kinaka kandi bandika amasezerano kandi bica igikoko mu gihe cya Aburahamu bacamwo bubiri igikoko maze bakagihagarara hagati bandika ayo masezerano kandi bayatabura gutya umwe yatwara igipande n'uwundi ikindi hanyuma bakora indahiro yuko imibiri yabo izoba nk'icyo gikoko cyapfuye namba batubahirije aya masezerano kandi ubu uburyo bwonyine bw'ubwoko bw'aya masezerano ashobora kuzigera aba ntiwoshoboye kubisubiramo byategerezwa kugaruka imbere bimeze neza na neza cyo kimwe bifatanijwe hamwe ubu ni ikimana yareka Aburahamu ko igiye gukora niki imana yereka Aburahamu ko igiye gukora ko yari igiye gufata urubyaro rwa Aburahamu biciye muri Isaka gushika kuri Yesu kandi yamutwaye ikaruvariyo kandi hariya yamutabaguye hariya yamukuyemo impemu igishyira kuri y'umubiri yatsuye umubiri maze iwushyira mu kuboko kw'iburyo k'ubutware bwo hejuru kandi yarungitse impemu yera ku ishengero iryo ni ryo sezerano ry'imana yaramutabaguye dufise impemu ifise umubiri kandi igihe ibyo bizosubira hamwe mpemu yari muri twebwe izofatana nawe nk'umugeni amina idini ryaryo ryose ntirizofatana n'ibyo na gatoyo oya mugenzi ntibiza ntibivanze na gatoyo kuvuka muri mpemu yera n'ibyo gusa iryo ni isezerano rero ubu tubona yuko yavuze ati nashize imbere yawe urugi rwuguruye kandi sindaba amashyirahamwe angahe yakozwe n'abantu yaduga canke amadini n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kubyugara
Only one way
uburyo bwonyine bwo kuba intesha no kwifatanya nabyo nta bindi nushobora kwifatanya nabyo rero utegerezwa kubivukiramo nibyo rero nta numwe hari yoshobora kwigera ahagarika burya butumwa bw'ubumana burengeye byose n'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo amarembo y'ikuzimu ntazobishobora na gatoya muvuga muti uzi gute ko ari byo bijanye neza na neza n'ijambo kandi nta numwe wundi ashobora kuvuga ikintu na kimwe kuri byo neza na neza n'ijambo nta hantu hari hose umuntu wari we wese yabatijwe mu izina rya Data umwana na mpemu yera uyu wera Pawulo ahambaye umumarayika wa Efeso yahaye igikorwa umuntu wese atari bwa batizwe uko woba warabatijwe hose namba utabatijwe na rimwe mu izina rya Yesu Kristo yabahaye igikorwa nico kuza no kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo yavuze ati naho yoba umumarayika avuye mu ijuru aca abigisha ikindi kine icyo ari cyo cyose arakavumwa rero mushobora kubona icyo umumarayika aza muri iyi minsi yanyu mu bwoko bw'ubutumwa agiye kuzoza afise igihe azozira twoshobora kuba turabimutegurira ariko ndababwira igihe azozira azokwigisha umubatizo mu izina rya Yesu Kristo namba utavyizeye uzotse nko mu ijoro bwejo mazureke ndabikwereke mu byanditswe azobikora atankeka kandi ugukebwa mu mutima n'ibitangaza by'Imana n'ibikorwa by'ubushobozi nk'ibyo bari bafise ku munsi wa Pentekoti umuhezagiro wa Pentekoti w'inkomoko nyene uzogaruka neza ku ruwa ry'amasigarira makeyi kugira ngo yadugane hejuru arya amasezerano azoba ameze neza na neza nk'uko yari ameze igihe yatabwa ubwa mbere yo ndamukunda nanezerewe cyane ndanezerewe cyane sinshobora kubivuga neza bikwiye ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane ndibifuza gusa ko bene data bose bamera gutyo ndifuza gusa yuko noshobora kugira bene data n'abakiki bacu ngo ngaha abagenzi banje b'igiciro hariya mwisi bo kubona kino kintu gihambaye no bikunda no bishakira ijoro Imana irabifise ndafise umuhungu mutoya Joseph wo kurera n'umukobwa mutoya Sara na Rebecca n'umukenyezi w'igikundiro nankagusiga ariko iyomba narinzi yuko bene data ku abakunzi abantu nzi muri iyisi boshobora kwemera ibyo kandi babyizeye kandi buzuye mpemu yera noba niteguye kugenda ubunyene ibyo nivyo neza na neza murabona yo namba noshobora gusa kandi ntushobora iyo uvuze buke biyumvira nkaho uri kuragerageza kubatamika ikintu kinaka kandi hari ikintu cyonyene cyo gukora no kuguma neza hamwe n'ijambo no kwinjiza umusumari kandi byo nivyo neza na neza gumana naryo yo ukuntu ndamukunda uguhishurwa kwiwe bwita ubumana bwiwe burengeye byose mbega yakoze iki neza sinshobora kubipfa kuko biri kose yabihishuye mu ishengero ry'Efesi ibyo nibyo kandi byo hari igihe umuco wagaragaye ubwa mbere kugira ngo ukayangane umuco wa Kristo ibyo nibyo igihe cya mpemu yera cyatanguye hano nyene muri Efeso kandi umuhanuzi yavuze ati hazoza umunsi utazoba ari joro cyangwa umurango atari ku murango umuco wogaruka ugira kandi murabona uyu munsi w'ikibunda mu bucemwo ibyijimye byose ngaha amadini n'ikintu cyose ariko mu minsi ya nyuma ngaha hepfo yahashira urugi rwuguruye Yesu yavuze ati ndi rurya rugi mbega mwarigeze kumwumva avuga ati ndi irembo ndi nzira ukuri n'umuco murabona mwarigeze kumwumva avuga ati irembo rifunganye n'inzira ntoya mbega mwarigeze mubona ukuntu rirya jambo rifunganye rivugwa urudome ku rundi rifunganye amazi muhora ajya wa mazi bisigura amazi rivuzwe urudome ku rundi kurya rigororotse murabona rifunganye amazi niyo nzira kandi arya amazi n'iryo rembo n'inzira ntoya amazi niki irembo urugi murabona rwo kugurura mu izina ry'umwami Yesu n'inzira biciye mu mazi irembo rifunganye inzira ntoya iyo Yesu yamazi n'irembo mu izina ry'umwami Yesu ubwinjiriro mwihana umwe wese muri mwe bwamaze mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzoronka mu gihe namba kuri Karuvana ingabire iyo ari yo yose yera kuko isezerano riryaniye ry'abana banyu bamwe muri bo bavuze bati ibyo intumwa gusa kuri mwebwe no ku bana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu nini nibyo gusa abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu isezerano telefoni rya bose namba mutsotsa mu buryo bumwe rupapuro rw'imiti rwanditse ibyo nibyo ntimumvuge muti nzoca muri iyi nzira hariho umuntu igihe kimwe yari agiye murazi maze aca mu yindi nzira umwami murabizi mbega mwarigeze gusoma umugani w'ibyo hariho umugabo yagiye maze aca mu yindi nzira rero mu buseruko iyo baba bari mu mfungurwa z'umunsi w'ubukwe tuzobivuga mu gitondo ku mfungurwa z'ubukwe ukuntu urya muntu yinjiye hariya tuzogerageza tubifate mu gitondo nari ngiye kubivuga ubwo nariko ndabireka mu gitondo ukuntu urya mugabo yinjiye muri kirya kibanza kuva mu mfungurwa z'ubukwe cyangwa kubwa imfungurwa z'ubukwe ni byiza irembo rifunganye inzira ntoya amazi irembo ubwinjiriro umwami imana nashyizeho urugi rwuguruye mfise imfunguruzo ni jewe cyenyine nshobora kugurura ni jewe cyenyine nshobora kuruhi shura mfisi mfunguru zivyo nivyo nta muntu ashobora kuza kuri jewe kiretse data mukwegereye kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe nta muntu ashobora gukizwa atari muri Kristo Yesu honyene atari mwishengeri rya ryo ryose idini rya ryo ryose umusengeri wari wese papa muri Yesu Kristo gusa afisi ufunguruzo niwe wenyine ashobora imfunguruzo ni iki Dawidi nganje y'imyaka igihumbi giye kuzaho azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi mfisi funguruzo za Dawidi nzokugurura runo rugi kandi nta numwe ashobora kugara nta numwe ashobora kugugurura kiretse jewe kandi nta numwe ashobora kugara ku bwanje bishoboka bita umuntu ashobora kumenya gute ko ariwe Kristo imbere y'uko amwihishurira ubwiwe murabona arayihishura ubwiwe afise urufunguzo ashobora kugugururira cyangwa akarureka murabona amfise urufunguzo rw'urugi ndurugi ndi nzira ndukuri ndumuco yo ndi arufa ndi omega ndi uwa mbere n'uwa nyuma ndi data ndi umwana ndi mpemu yera ndiho atari nari canke nzoba ndi nduwo ndiwe ivyo bivuga ikintu cose ndiho atari nari canke nzoba ndiho ivyo bisigura kubaho kuzima mu bihe bidashira murabona ndiho namye ndiho nzokwama ndi ubu ntuko namye kandi nzokwama ndi murabona wewe nti ndiho gusa mfise imfunguzo za Dawidi z'ubwami nta muntu ashobora kubwugara umurongo wa mirongo indwi urabyemeza neza cyane yuko afise imfunguzo za Dawidi nta muntu ashobora kugara ubu turabe ikintu gikurikira icyari cyo vuba yuko ufise ubushobozi buke yowa byabwiwe uyu mugwi mutoya ngaho ufise ubushobozi buke gusa ibyo bisigura iki neza nk'umuntu yapfuye asa n'uwinyiganyiza ubwiwe asubira kubaho asubira kuzana ubuzima gatoye asubira kubaho mwapfuye muri izo za ntemera za kera zapfuye n'ibintu byose gatoye mwatanguye kuzana ubuzima mwinyiganyiza ubwanyu nko kwitangura ubwanyu mufise ubushobozi buke ariko nashyitse urugi rwuguruye imbere yanyu ubwo nyene bapfuye mu mubyo baruteriyani n'iby'abapapa n'izo nteguro zose n'insindi n'imineki metodise n'ibintu byose yavuze ati nashyize urugi rwuguruye imbere yanyu ubu mufise ubushobozi buke mugiye gukora iki kuri ibyo ruri imbere yanyu mushobora kwinjira cyane mugasohoka uko mushaka urugi ruri imbere yanyu ufise ubushobozi buke kuza ku buzima gusa ariko uratangura gusa niko byari bimeze no ku ishengero rya mbere itegereze ku mpera y'igihe cya Laodikiya yasubiye mu bikorwa ubugira kandi ubu namba murabye ngaha kwe kwereka ko iri shengero riri hagati y'aya mabiri namba mushafasha mu gihe cya Laodikiya cyane ikindi cya shengero rya Laodikiya ndazi ibikorwa byawe neza na neza kumera y'igihe cya Laodikiya byari biki ibikorwa byawe n'intebe aho satani ari intebe ya satani yari iki murabona basubiye neza mu idini bugira kandi mwebwe abasambres of god n'abapentekoti babo oneness na church of god yo mbega ntimubona bene data ibyo mwakoze mwasubiye neza ku by'imana yanze gusambura ubuvukanyi murabe kuri assemblies of god bamwe mu bantu beza gusumba abandi mu isi bari muri aya assemblies of god murabe rya shengero pene kote byunzu bumwe abantu beza mpigeze guhura mu buzima bwa raba muri Church of God kandi kubera ayo madini bararahira bavugirizanya induru bitana ibisiga bihagaze hejuru nubwoko bw'imbeba yemwe nibitera soni ikintu kimwe imana yanka nukubito ukudasenyera ku mugozi umwe muri bene data kandi byo nivyo akanda madini yabo naye abikora abibukudasenyera ku mugozi umwe muri bene data twotegerejwe kuba turi mu canzo kandi tuvuga tuti turi bene data ntidutandukanye turi umubiri umwe twese umwe mu byizigiro n'inyigisho inyigisho za bibiliya umwe mu rukundo ndakunda rurya ruririmbo rwa kera cy'imbere musirikare w'umukristo ego mugenzi mu mpera y'abarabodikiya basubiye gukora ubugira kandi canke amadini y'abapentekoti basubiye mu idini bafata umurongo wa ndafise ngaho umurongo wa 15 ivyashiro Yohana gatatu kandi raba nambari atari byo ubu ivyashiro Yohana gatatu nana canke reka turabe nanditse neza ivyashiro Yohana yo oya nari ahatariho umurongo wa 15 n'umurongo wa 15 w'ico gihe nyene werekana ikintu kimwe ngaha munsi ego
with their strength.
Ngo ndazi bikogwa vyawe vyerekana yuko basubiye ku kintu ca mbere ubugira kandi bagarutse ni kucinkomoko zabo kandi basubiye mu madini ya Pentecoste umurongo wa 15 w'ico gice nyene ni vyiza cyane hagati y'ivyo bihe bibiri baronse ubushobozi buke hagati y'igihe cy'inyigisho z'idini ry'abanikorayite ubu igihe cy'abariteriyano nga bitunganya basubiye mu bunikorayite abasenyeri bahambaye n'abandi rero Wesley yaraje bashyizeho umusenyeri w'i Canterbury n'aba bakuru bahambaye bose mu mashengero n'amadini muri ico gihe hanyuma mu nyuma abapentekoti basubiye neza ku kintu kimwe ubugira kandi amadini yabo yose ahambaye inyigisho z'abanikorayite ariko hagati y'ibi bihe bibiri byaruguruye urugi kandi yahaye ishengero ubushobozi buke bwo gusubira kubaho bikwiye gushika rinyiganyitse umutwe waryo rirabe hariya kandi ribonaho ryari riri rironka guhishurirwa rihindukira kugira ngo ribone ikintu icyo ari cyo cyose ryataye ubwenge murazi kandi ikintu cya mbere mwomenya ryatanguye ryinyiganyiza umutwe waryo maze riraba ku ruhande kandi ririnyiganyiza umutwe waryo ryamara namye ndabirota ijoro riheze Charles niyumviriye ko narashe inkezi ko nayikoroye ku ishami ry'igiti nuko mbona umutamakazi hariya yo namba yari igeze kunshavurira yaragiye kuza kuntora kandi iyi nkezi yari ifise akagozi kera gato kikuje izosi ryaryo kandi ako gakoko karyamye aho kazunguza umutwe wako inshuro zibiri cyangwa zitatu maze karandaba maze kagenda kanyara kuko kari gashoboye gusubira nyene mu ishamba murazi kandi uwo mutamakazi yashoboye gusobanura ishengero sibyo yagerageje kumponyora namwegeye hari hirya ukuntu kandi ariko yo umuco kugira ngo menye ku ndatse yuko namanutse mu ibarabara kandi yaragiye kuntangira hariya kugira kunkatisha fodo yanje nyaruka bose bari bafise mu kwegana inyuma yacu irahindukiza yose cyane iyindi nzira bamubutsa kunshikira yaciye hafi gusa rero usigaranye ubushobozi buke akubwibye ushaka gukoresha ubu bushobozi bwo uhindukire rwose hagati y'ayo madini abiri mwarabibonye yitondeye ijambo ryiwe muraba umurongo ukurikira ngaho ubu ufise ubushobozi bwuke witondeye ijambo ryanje uko niko baronse ubushobozi bwabwo uko niko baronse guhishurirwa kwabo uwari yafashe bibiliya yeriteri yayandikisha maze igakwira mu gihe cya Wesley no kubandanya yarayifashe hariya maze bitondera ijambo kandi babonye uguhishurwa kwa Yesu Kristo nk'imana yihaye umubiri muri twebwe n'umubatizo wo mu mazi mu izina rya Yesu kubw'ivyo baciye baryinjiramwo ubwo nyene ngivyo kandi ba bari bafise izina ryiwe icyo gihe murabona rero bari asohotse neza nka biso banutse kurusha gusoma ikinyamakuru murabona gusa kandi ntushobora kubihakana kuko birahanyene byerekana hanyene muri bibiliya kandi ngiba hanyene kandi dufise nikahisaho niho neza na neza ishengero Pentecoste ryatanguriye rikaronka izina nyaryo ryaryo nko mu gihumbi n'amajana icyenda n'umunani igihumbi n'amajana icyenda na cumi igihumbi n'amajana icyenda na cumi na kabiri ahantu nk'aho ritanguye kugwa rero ni byiza ntiwihakanye izina ryanje ntiwihakanye izina rya rero ibyo ndabikunda yaronse imfunguzo za Dawidi ubu ashobora kwitondera ijambo ryiwe kandi akakwinjiza mu bwami izina ryiwe ryarahishuwe bavuye mu ishengero ryari rifise izina uko bari bapfuye none ubu binjiye mu ishengero rifise izina ni ukuvuga bafise ubugingo murabona bapfuye muri data umwana na mwemu yera bipfuye izina rya data umwana na mwemu yera nta n'icyo bipfutse murabona bitangwa aho no guhishurirwa igitabo ciwe cyose cyanditswe uguhishurirwa uko biri n'ukuri arahishura arihishura ubwiwe rero yavuze ati mugende mubatize abantu mu izina rya data wa twese iry'umwana n'irya mpemu yera Matayo 2:18 rero n'igihe muri ayo mazina muja gukoresha rero benshi mubemera ubutatu babatiza mu izina rya data mu izina ry'umwana mu izina rya mpemu yera nta n'ubwo ari byanditswe mubaze uwo ari we wese murabe namba atari ni mu izina rutende si mu mazina izina rya data n'iry'umwana n'irya mpemu yera murabona ni byiza data sinzina umwana sinzina mpemu yera sinzina none ni giki ikintu cyapfuye nta zina gifise ariko biciye muri ibyo byubahiro bipfuye kubw'ubugingo bwa kristo birihishura kandi petero ategerezwa kuba yari afise yari ahagaze aho nyine neza afise imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru mu ntoke kandi ubwami ni mpemu yera senena mu rubavu rwiwe imfunguzo z'ubwami mu yandi majambo guhishurwa kuko yesu ari yamubariye yo mwene data ntabyo ubona petero niwe wahezagijwe no guhishurirwa ukuri kandi yari aho ahagaze aho nyine kandi yumvise yesu avuga nuko nimugende mwigisha amahanga yose mubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpemu yera petero yarahindukiye amaze avuga ati mwami atankeka ndafise imfunguzo nga naronse uguhishurwa kwica ibyo bivuga kuko nzi yuko data atari izina umwana atari izina na mpemu yera atari izina ariko ndazi iryo zina icyo ari cyo kubw'ibyo ndakubatiza mu izina ry'umwami yesu kirisito amina nibyo rero ni nk'uko woba wari kurasoma gusa inkuru y'urukundo nawe nicyo gitabo cya nyuma cya Matayo igice cya nyuma cya Matayo iyo ufata inkuru y'urukundo bamwe muri mwebwe bapfasoni ndazi yuko mutabikora atankeka ntabyo mwakoze oya murabona ariko namba warabikoze igihe wari umunyabyaha murabona wotora inkuru urazi igihe wari agakobwa gatoye ka kera maze ugafata iyi nkuru ukavuga John na Mary babaho neza mu nyuma John na Mary inde rero hariho uburyo bumwe gusa kuri wewe bwo akumenya John na Mary abo ari bo ubwo ni gusubira ku itanguro ry'igitabo no guhasoma sibyo nuko rero mu gitabo cya nyuma cya Matayo umurongo wa nyuma Yesu yavuze ati nuko nimugende mwigisha amahanga yose mubabatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpemu yera mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose rero namba data atari izina n'umwana atari izina na mpemu yera atari izina byiza ni ukuja ku itanguriro ry'igitabo murabona rero tugiye ku itanguriro igitabo cya mbere cya Matayo murabibona nari nipfuje gutanga gusa iki kigereranyo gitoye ngaha kubera yuko ahashobora kuba hari umuntu munaka ngaha atari bwigera abibona muri uyu ni data uyu ni umwana uyu ni mpemu yera rero murabe neza data umwana na mpemu yera nibyo Yesu yavuze muri Matayo 2:18 sibyo data umwana mpemu yera none ubu ni nde data mwumvirize yemwe data mpemu yera umwana none uyu ni nde mpemu yera uwo ni nde umwana si byiza rero ubu yari se wande Yesu Kristo sibyo rero Matayo igice cya mbere umurongo wa 28 reka tuhasome turaja gufata inkuru y'urukundo ubu maze turabe ingene isomwa turaja kubona uwo muntu yari we uwo yavutse ko ati nimugende mubatize mu izina rya data we n'iry'umwana n'irya mpemu yera ni byiza rero igice cya mbere cya Matayo gitanguriro gitangurana n'umwitondoro igitabo kidondora ukuvuga kwa Yesu Kristo umwana wa Dawidi wa Aburahamu yabyaye Isaka yabyaye Yakobo ni kubandanya kuba kubandanya kugezaho bishika ku murongo wa 18 rero murabona bumandanya mumanuka ngaha ku murongo wa 17 nuko basekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushika kuri Dawidi ni 14 kandi guhera kuri Dawidi gushika ku gihe cyo kwambukanwa Babuloni ni 14 kandi ku gihe cyo kwambukanwa Babuloni gushika kuri Kristo ni 14 ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya igihe nyina Maria yarakowe na Yosefu muriko murasoma nkumurikira mwumvirize neza igihe nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yapfuye ku mana data uko niko bisomwa bamubona afise umwana wiki rero nari niyumviriye ko hari umuntu yavuze kuyu yari wese wiwe rero namba mwe mugera ari umuntu umwe na data kabuwundi muntu rero Yesu yarafise base babiri mwiya mwatahuye iki umwana wiki byagwa yo niko muvuga we haraheze gusa babisoma nabi gusa ngaha ni byiza ariko Yesu Yosefu mugurano umugabo wiwe kuko ari umugororotsi ati kandi kuko atagombye kumuteterereza yiyumvira kumubengera mu mpisho akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka amwiyerekera mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya mugore wawe kuko atwaye inda ya ijambo ryose rishyiriweho kubw'akanwa k'ibyabona bibiri cyangwa bitatu murabona hemu yera yarise wiwe rero yavuze ati Imana yarise wiwe rero nambara abantu babiri batandukanye n'ubuhe yarise wiwe murabona aho bibashikana mwishikana gusa mu bintu bidafise aho bifatiye murabona rero mutegerezwa kuvuga yuko mpemu yera ari Imana ubwayo ni mpemu yera ari we Mana rero mufise babiri ubu mu gishingo cya batatu ni byiza umurongo wa 21 kuko atwaye inda ya ninde yashize ni ubuhe yamutwaje inda mpemu yera ni byiza azobyara umwana w'umuhungu nawe uzi umwita izina Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo byose byabaye bityo ibyo byose byabaye bityo ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi zotwara indi byari umwana w'umuhungu bazomwita Immanuel risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe yitwa nde rero Yohana na Maria babayeho neza ibihe byose inyuma yaho ni bande n'imbande izina rya data ry'umwana ni rya mpemu yera nirihe igihe Yesu yavukira mu isi yari Kristo umwami ku munsi wiwe wo gukebwa yahaciye iminsi umunani nyina yamuhaye izina na se wiwe amuhaye izina rya Yesu yari Yesu Kristo umwami Yesu Kristo icyo gihe yari umwami igihe yavuka yari Kristo umwami hanyuma igihe yaronka izina rya ya Yesu byamugize umwami Yesu Kristo nibyo zina nibyo neza na neza byahishuriwe Petero yarazuwo Yohana na Maria baribo igihe yavuga ati nimugende mubatize mu izina rya data n'iry'umwana n'iryampemu yera revyo byoshobora guhishura yuko Yesu yarazi yuko Petero yarafize ingabire yo guhishurirwa yarabizi kuko byari byamaze kumuhishurirwa na mpemu bipfuye mu ijuru kandi iyo mani ibonye ko umuntu ashobora kwakira ibyahishuwe bivuye mu ijuru irashobora kwizera uwo muntu ikagira icyo ikoranye nawe igihe byamuhishuriwe kuko yavuze iti nta muntu ashobora kubihishura kiretse se wiwe Imana niyo yonyine ishobora kubihishura kandi yari izi Petero yari afise imigenderanire na mpemu kubw'ibyo ya Petero yamenye uguhishurirwa kandi rero yagiye hari yamaze avuga ati mwihane kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubare guharirwa ibyaha byanyu rero iminsi mikeya imbere yaho Yesu yabwiye Petero mu mwanya umwe n'igihe yamubwira uwo uguhishurirwa kwari kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora kandi ndakubwira yuko uri Petero kandi nzoguha imfunguruzo yo imfunguruzo z'ubwami nzoguha imfunguruzo ico uzohambira cyose ku isi nzogihambira mu ijuru icyo uzohamburura mu isi nzogihamburura mu ijuru rero ku munsi wa Pentekoti ku munsi wo kwinjira ishengero inyuma y'iminsi cumi Yesu yavuze ati mugende mubatize mu izina rya Data umwana na mpemu yera Petero mu guhishurirwa na mpemu yamenye ko ata kintu nk'icyo cyariho nk'izina rya Data umwana na mpemu yera rero nta wundi yiyumvira ibyo gushika ku gihe cya Katolika kandi umuntu wese yabatije mu izina rya Data umwana na mpemu yera abatizwa mu bisanzwe mu kwizera kwa Katolika ibyo nibyo atari umubatizo wa Gikristo hariyo amasigarira rero ku munsi wa Pentekoti bose bari buziye mpemu yera kandi bavuga mundi mikandi bigenza nkaho bari baborewe kandi bari baborewe bari baborewe vino nshasha yavuye mu ijuru muri Kanani yo mu ijuru kandi mu gihe bari ko basemerera kandi bavuze induru kandi bigenza nkaho bari baborewe n'ibindi Petero yahagaze hagati yabo maze ababwira yuko batari baborewe ariko bari bari ibyo byari ibyo umuhanuzi yari yavuze ko byoshitse ko byosutse mwemu wayo Kandi rero bavuze bati bagabo kandi bene data bega dushobora gukora iki ico nico kibazo bega tugiye kumukuronka gute ninde afisi mfunguruzo wino hano Simon ura afisi mfunguruzo zikure ku ruhande rwawe kandi ugiye kuvuga iki rero mwibuke Yesu Kristo yavuze ati ni wahambira ikintu kwisi nzogihambira mwijuru ni wahamburura mu kintu mwisi nzogihamburura no mwijuru kandi namba ari imana itegerezwa kugumya ijambo ryayo ubumwe bw'abapatiri baba Katolika munyere kuguharirwa kwivyakwanyu umupatri w'umukatolika yambwigiye kimwe yavuze ati Yesu ntiyavuze ati abo muzoharira ibyaha bazobiharirwa yanavuze yarabivuze abo muzo tazobiharira ibyaha ntibazobiharirwa ego ya yuko abo bose muzo babarira bazobabarirwa abo bose mutazobabarira ntibazobabarirwa Navuze nti nivyo nyene bivugwa yavuze ati rero Kristo ntiyahaye ishengero ryiwe twebwe turi ishengero ryiwe ubasha bwo guharira ibyaha kwi satankeka yarabivuze navuze nti ubu ni mu baharira ni mu baharira kumwe nkuko baba hariye ubu ni mu baharira nkuko baba hariye tuzojana yego navuze nti mbega baba harira gute mbega bababwira ngo genda mugire ibisabisho by'iminsi cyena canke ikintu nk'icyo canke uburyo mubikora oya mugenzi Petri yavuze ati mwihane amina Gugu rufunguruzo mwihane umwe wese muri mwebwe kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi rero muzoronka ingabire ariyo mpemu yera urufunguzo rwakoze click kwisi kandi gwakoze click mwijuru nivyo iyo niyo mpamvu rero Paulo yahora yahura nabamwe bamaze kubatizwa n'umugabo umwe batije Yesu yavuze ati mwararonse mpemu yera igiye mwizera bavuze bati ntitwari tuzi yuko ariho mpemu yera yavuze ati kukiki awufata ijambo ryawe ry'ikigiriki yavuze ati mwabatijwe gute bavuze bati uwa Yohana yavuze ati ivyo ntibigikora ijuru rirugaye mutegerezwa kuza mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo Rero bumvise ibi babatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo kandi igihe babikora Pawulo yabarambitse ku ibiganza byiwe mpemu yera bamanuka kuri bo bavuga mu ndimi kandi baravugishwa yo mwene data twasubiye ku itanguriro nivyo neza na neza urwo n'urugi guguruye rwashizwe neza ngaha mu buryo bw'indonda bihugu nivyo imico yo kumugoroba kandi buri byanditswe muri Bibiliya niho biganisha twoshobora guhagarara ngaha amasaha kandi sigaranye igihe cy'iminota 15 n'ingingo nka 35 zitandukanye zo kuvuga ko ngaha kandi nitutabikora tuzobivuga mu gitondo nitutabivuga ijoro nibyiza rero nibyiza kandi nta ushobora kurwugara yuko ufise ubushobozi buke witonde ijambo ryanje nibyiza kandi ntiwihakanye izina ryanje ngibi turabifise ntiwihakanye izina ryanje izina ryari ryahishuwe ryagiye kure y'itini rya kera ryapfuye ry'isarudi kandi ryari ryaje mu ishengero rizima ubu reka dufate umurongo w'icyene ubu tugiye kwitegereza rero tugiye kwinjira mu kintu gite ye ubwoba hehe nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya satani biyitaba Yuda taribo ariko babesha ehe zoba gobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze hari hijoro ryiza ryuzuye neza hariya itegereze bo nibikwi ubu abo yabwira babonye izina ryiwe inyuma ya byose iki gihe ngahepfo nga binjiye mu rugi guguruye Yesu Kristo baronse ijambo ry'ubugingo buzwiye mpemu yera hanyuma rero yababwiye ati hariho abo muri mwebwe bari mu isinagogi ya Satani ubumwe ne data namba wo ushaka gusa gusubira kuri Perugamo ku byajiro Yohana 2:13 umunota umwe gusa maze ukareka nkakwereka ngayo aricyo by'ukuri dini ndazi ibikorwa byawe naho uba naho umurwa wa Satani ngivyo ivyarawo dikija canke nshaka kuvuga yuko igihe cishengero ry'abanikorayita aho bashinze idini kandi tegeretse mu kwerekana ko bari ishengero isinagoga ishengero ishengero ry'idini yo nene data
a church of denomination oh brother
isinagoga ya Satani yari ibikorwa by'idini n'iby'umurwanizi saba Kristo ubu mwibuke n'abakristo ariko idini ubwaryo ni byiza ubu mwari mwabonye ko yavuze mufise abo muri mwebwe bavuga ko ari abayuda ariko mwasanze ari ababeshi ubu mwibuke umumarayika ahambaye ubu ariko arabwira nde iri shengero rya nyuma uru rugi rwuguruye hagati y'ayo mashengero abiri none igihe cy'ishengero rya mbere cyigishijwe nande Pawulo ubureka tuje kuba Roma 2:9 maze tubone icyo umuyuda ari ku buryo mumenya neza ko atari cy'iyumviro cyanjye bwite kuri ibyo abaroma igice cya kabiri umurongo wa 29 w'abaroma ni byiza cyane ngibi
and the 29th verse of Romans all right here we are but he is a
umuyuda wo mu mutima niwe muyuda
inwardly and circumcision
kandi gukebwa uko nuko mutima kandi uko mu buryo bw'impema atari uko mu buryo bw'umunyuguti umeza cyo ntashimwana ameza cyo ntashimwana abantu ariko ashimwa n'Imana mbega umuyuda niki impema mu Kristo yuzuye impema yera ndatsi yukuri ngahe inyuma ya kirya gihe ecu kwezwa kivuga yuko abafise impema yera ariko yarabivutse sinigeze yabavuze ko bari bafize mwemu yera atabimenyetso bibakurikira ariko yavuze ati niba nababeshi ibi bimenyetso bizoboneka kuri abo bizeye ntidushobora kumugira umubeshi yo mwene data ibyo bisubira kubahumisha ubugira kandi murabona yo mana we nso ehe nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda bavuga ko ari abakristo buzuye impemu niko bavuga isinagogi idini nguhaye bamwe bavuga ko baronze mpemu yera kandi bose bitunganije hariya nta nubwo bararonka guhishurirwa murabona ni byiza cyane nzovuga abavuga ko ari abayuda ari abakristo kandi atari bo ariko ari ababeshehe nzobatuma baza bikubite ku birenge byawe no kumenya ko nagukunze hano nyene byotegerejwe kumpagarika mu butumwa bwo mu gitondo n'inkumi isinziriye hariya nyene murashobora kubibona hari byari mugihe cy'iherezo yo igihe basohoka ngigi murabona batsindanishirijwe no kwizera barejejwe batsindanishirijwe mu butumwa bwa rite bejejwe biciye nga ariko bahushije urugi rwuguruye murabibona batsindanishirijwe no kwizera muri bitere bejejwe mu gihe cya Wesley benshi muri bo abanazarayo b'igicira abaperigrini horinesi abametodiste bo kwa Wesley n'ibindi bose babaho ubuzima butanduye bwejejwe kandi biyumvira ko bavise mwemu yera kandi bumvise umuntu avuga mu ndimi cyangwa ikintu kinaka bazomutwenga bamukekeze maze bavuge bati n'iby'umurwanizi mwene data wakubise ikidodo kuguhona kwawe igihe wakora ibyo wararogose kuri mwemu yera ibyo ntibiharirwa yemwe muvuga muti turabo mu icengero rya mbere ntibindaba mashengero angahe muhuriyemo ntacyo bisabisana n'ijambo ry'Imana kandi ntukureko canke ngo wongereke ivyo nivyo amasinagogi ya Satani nizera ko ntabababaje ndandanga gusa kuvuga kutya ariko hariho ikintu kinaka muri jewe kintuma nkora ivyo sinzi impamvu nkora ivyo murazi sinkunda gukora ivyo numva nabi cyane iyo mvuze ivyo ariko yamara ntegerezwa kubivuga hari ikintu kinaka imbere hari yakintuma ndabivuga namye nanka gukarira abagore no numva umugore ashobora kurira kandi niyumva nabi cyane ndanka gusa gukarira abagore ariko hari ikintu kinaka imbere kintuma ndabikora ibyo urabona umugore atagira ingero yo muntu sinshobora nyene kubyihanganira kuko hari ikintu kinaka imbere kintuma nkora ibyo hemuyera kandi ndaba ngaha mu ijambo niyumvira nti mwami namba ndi mu makosa binyereke ntundeke ngo nkore ibyo guca kugira ngo mbe nkakurya abantu ntibazo sinzi ndakunda abantu urazi ko ndabakunda ntundeke ngo mbabatse umuntu n'umwe mana urazi ko ntokora ibyo ariko mpemuyera arahaguruka maze akavuga ati guma kuri iryo jambo guma hariya nyene kuri iryo jambo kandi mvuze nti ego mwami namba bi uri umugenzi wanje aruta abandi bose ni wewe wenyene nda uri umugenzi wanje nyawe agiye kuwewe unyene agiye kumfasha igihe ubu buzima bugiye kurangira rero nzoguma neza hamwe nawe rero mwami ndi ngaha ndaje sinshaka kubababaza ndagusabye umfashe ntumfate nabi igihe nkarira ry'amadini n'ibindi neza imbere y'uko menye iki icyo ari cyo cyose kuri ibi ubuzima bwanje bwose narabikarira sinigeze ndabyizera niyo mpamvu ntashaka gufatanya nabyo kandi neza na neza Imana ishimwe kuba narabyanye narandindiye yarandindiye kure y'ibyo hehe nguhaye bamwe bumwe mu izina ya Satani biyitabuzuye mpema ataribo ariko babeshehe nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe mbega ntimwibuke inkumi isinziriye igihe yahaguruka ubu mwibuke mbega yitwa ngo iki hariho icumi basohotse gusangarira umukwe sibyo batanu bari abanyabwenge bari bafise amavuta mu matara yabo ni bangahe bazica amavuta asigura muri bibiliya mpemu ubumwe ashobora kuvuga ati ntiwejejwe kandi sindi bose bari bejejwe umwe wese muri bo bose bejejwe ariko batanu bari abanyabwenge bikwiye kugira ngo ubwenge bwo guhishurirwa bwo gufata rurya ruge murabona kuzura mpemu bari bafise amavuta mu matara yabo kandi abandi nta mavuta bari bafise kandi igihe bari bikanguye yemwe ngaha barabegereye bavuga bati yo mpa mpemu yera wawe mukeya amavuta mpa makeya yavuze ati ego urantunga mwene data mfise gusa yankwiye yajewe ubwanjye icyo nzi neza mfise simfise yarenga rero kandi mu gihe navuze nti genda musenge kandi mu gihe bari bagiye kuyarondera umukwe yaraje kandi bagiye mu mazimano y'ubukwe kandi basigaye hariya aho bazoca mu gihe cy'imibabaro murabe gusa mu yindi mirongo mikeya muraja kubona ko babandanya neza mu gihe cy'imibabaro murabona rero abasinziriye tuzobivuga mu gitondo ego nizera ko vyoba vyiza kuruta guta gatoya turindiriye ku bw'ivyo kuko dugejeje ngaho ubu hasana hageze neza na neza kurangiza ubureka turabe ehe nzo basanze arababeshi ko batari bafise mpemuyera ikintu gitoya gusa ngaho ndabasavye mu gihe turi hamwe twese Yuda Iskariyoti nk'uko navuze ijoro riheze yari umwana wo kuranduka bibiliya yavuze ati yavutse ari umwana wo kuranduka rero igihe ya kandi Yesu Kristo yavuze ko ari umwana w'Imana rero Imana yoba yari muri Kristo yoba muri Kristo sibyo Satani yari yo yaba muri Yuda namba yari umwana w'Imana yavutse ari umwana w'Imana ukugaragara ari umwana w'Imana rero Satani yavutse ari umwana wo kuhona yagaragaye umwana wo guhona Satani umurwanizi ubu namba muravye yifatanije ubwiwe na Yesu kandi yabaye umwe muri bo murabona ubu impamvu yakoze ivyo kwaro kugira ngo aronke urwo ruhendo ko yoshobora kuza muri iki gihe kumwishengero rero Yesu yavuze ati amasinagogi yabo na ya Satani yo mana we birabakubita n'amasigarira ya Satani urya ni Yuda yavuga ko ari umukristo ikintu nyamukuru cya Yuda cyari gicya amahera ikintu gikwega abantu gusumba ikindi muri ibi bintu uno munsi n'amahera murabe abo muri Assemblies of God bubaka inyubako y'amamiliyoni atandatu y'amadolari ngaha kandi bigisha ku mwami ya araje ubunyene yo amabomba ari mu bigega kugira ngo aduturitse kandi bubaka inyubako y'amamiliyoni atandatu y'amadolari yo mana we yemwe baratunze kandi ntibakeneye ntituzosubishika ko ejo mu ijoro rero umwami abishatse rero ubu murabe ngaha yo murabu bamashengero ni manini ya madini manini yabashira amahera yabo hamwe kandi yo imbabazi bacika gusa batunzi bama miliyari menshi banafisa mashira hamwe n'ubutunzi yo kugaragura yo kugaranana hayo kugurandana hagati yabo n'ibintu byose amashengero agurana na mahera n'ibindi mwene data ibyo ntibyumvikana nk'ibyintumwa kuri je Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufise ariko icyo mfise ibyo hanyuma utwara mahera yawe yose ibyo nibyo ifeza n'izahabu ntabyo dufise ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo nibyo yari afise uguhishurirwa kwabyo ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti va hasi utambuke ni byiza rero turabona ko baramasigarira ya Setani none ni gute bashobora kuba ibyo rero Yuda igihe yaza uburaba na neza hafi igihe Yesu yaza ku rubuga niho Yuda yaza ku rubuga ibyo mwarabibonye kandi hafi igihe Yesu yapfa ku rubuga niho Yuda yavuye ku rubuga hafi igihe mpemu yera yagaruka ku rubuga ubugira kandi Yuda niho yagaruka ku rubuga impemu ya Antikristo gukora hamwe n'abantu b'intabarigwa ntibitaye kuri bibiliya ariko bitaye ku idini murabona hanyuma babagira ba isinagogi kandi Yesu aha yavuze ati ni sinagogi ya Satani hehe yashinzwe kure muri iki gihe ngaya asubiye gutangura gutenga hariya biciye mu idini icyo nico kimwe nk'icyo yakoze nga isinagogi ya Satani murabitahura isinagogi ya Satani niko yavuze ivuga ko yuzuye mpemu none bashobora kuvuga ibyo bate Yuda igihe yari ngaha ku isi yahuye na Yesu yatura ko ari uwizera Yesu maze aba umunyabigega yegeranya amahera yose ibyo nibyo mwese murabizi rero namba yarizera Yesu Kristo yemeye atari ibyo kuri gutsindanishirizwa ibyo nibyo mu Baroma 5:1 none rero ko twatsindanishirizwe no kwizera ibyo nibyo ni byiza ubu ikindi kintu rero muri uwera Yohana 17:17 Yesu yabejeje abicishije mu kuri yavuze ati ijambo ryawe ni ukuri kandi we yari ijambo kandi yabahaye inkomezi zo kurwanya impemu zihumanye kugenda no kugira ibikorane byo gukiza indwara no kwirukana amadayimoni no gukora ibitangaza by'ubwoko bwose hanyuma bagarutse Yuda hamwe nabo rero itegereze mwaba Nazaraya ba Methodiste ba Wesley baragarutse banezerewe kandi bahimbawe birenze kandi batazira Imana banavutse induru kuko abarwanizi babumvira hanyuma Yesu avuga ati ariko ntimunezerwe nuko imwe mu mizi bumvira yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi mwibuke yuko Yuda yari umwe muri bo murabona yashobora guhenda ishengero gushika hiyo yakoze neza muri iyo ntumbero murabizi ariko hageze kuri Pentekoti yerekanye uwo ari we ibyo nibyo yakoze neza mu bihe bya mbere mu ishengero rya Methodiste kandi nibyo yakoze mu ishengero rya Luteriano kandi nibyo yakoze mu ishengero rya Nazarayo n'amashengero y'Imana nabo baza gushika ku kwezwa iyo hageze mu mubatizo wa mpemu yera kuvuga mu ndimi no kugira ibimenyetso n'utwumiza babicira ku iteka bazokurikira inzira yo gukira indwara kuva ku mana ku bwanyu n'ukuri na Yuda yarabikoze murabona ariko iyo hariho ugukira indwara kuva ku mana kwinshi bari kugikogwa muri iki gihe mwene data bahagarara amasaha abiri maze bakavuga bati ibyimbugwa byanyu bigiye guturigwa hamwe mutobaha amadorari 50 buri joro umuntu wese n'ibintu byose nk'ibyo uwo n'umurwanizi n'ibyo rwose ndizera gukira indwara kuva ku mana n'umutima wanje wose ariko ibyo bintu n'ibyo umurwanizi atankeka birya n'ibyo umurwanizi ibyo ushobora gukora byose ntacyo bimbiye cyane ibiruta ibyo Yuda nawe yasenze amadayimoni Yesu yavuze ati benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwasenze amadayimoni mu izina ryawe tunakora ibikorwa bihambaye yavuze ati namba mwarabikoze ntacyo ndabizi ko mvira aho nkora bizira mwe sinigeze ndabamenya nibyo rwose yo mwene data n'irembo rifunguanye kandi inzira ni ntoya cyane kandi abazoyibona bazoba bake turiko turavuga ku bijanye n'abake kuko turi mu gihe cya nyumaho bategerezwa kuba ari bake gusa muryakire ndabasabye bene data nimwiyumvire yuko mpagaze ngaha nopfuma iyaba yari jewe kwiyemeza jenyine hanyuma nkavuga nti mureke dufata assembly for God canke ikindi kinaka mwiyunge nabo gusa hanyuma mubandanye n'abariko yo mwene data nobo nibara hamwe no kora ivyo nobo nibara ndazi neza gusumba ivyo imana yonjanye mu muriro kubwo gukora ikintu nkico yego mugenzi nimba nzi ntegerezwa gushira ku kidodo igishinga ntahe canje ubuzima bwanje ntegerezwa kubushira ku kidodo birakwiye kuko hariho ikintu kinaka muri jewe sino kora ivyo ku kintu na kimwe kuri yisi ndazi yuko kwari ukuri kandi ntegerezwa kuguma hafi y'ukuri kandi bibiliya iravyemeza amadini arakwanka ariko bibiliya ivuga yuko ari ukuri ijambo ry'umuntu wese riba ikinyoma hanyuma iryanje ukuri uko n'ukuri nivyo mugumane naryo gusa nguhaye isinagogi ya satani ni vyiza kandi bazomenya nzoza kubire bazoza kubirenge bya kandi bamenye yuko nagukunze ko witoneye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza murabe neza kwerekana yuko icyarita atari igihe cya metodiste ndiko ndavuga ubu no guhana hana murabe muriteguye mukumviriza umwe wese mwumvirize rero ntekiri ko witoneye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzokurinda rya masigarira make igihe cyo kugerageza igihe hagiye koza igihaho ishengero so tegerezwa kuja muri rino dini canke mube mugiye kukironka mwene data nivyo muzobi dini canke muronka ikimenyetso cyaca gikoko canke mufati muzogira idini canke muje mu idini irigira irishikire ikimenyetso cyaca gikoko kuko nukuja kure murabona kize ku kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mwisi ngiranze vuba womire kucu ufise ntiyagira ugutwara igitsibo cawe ubu kuno kugerageza guhambaye igihe cy'ibigeragezo kizoza kugerageza isi yose yinjire mu gihe cy'imibabaro mu minota mikeyi cyane tuzobibona rija mu gihe cy'imibabaro kandi imibabaro ntiyaje mu minsi ya Wesley rero mu gihe gikihe irirembo riri mbere niki ni hagati ya Wesley aho ishengero ririko rijubu kandi ryamaze kuhinjira mu gihe cya Laodikiya ariko kino kibanza gitoyi ngaha mu myaka 35 ryabaye irembo ryuguruye riri hano imbere y'abantu kugira binjire kandi Imana izotora amasigarira hanyuma ibashire ku ikimenyetso kandi bazoba akazu yazi kandi azobadahwa igikorwa kizoherahezwa mu ishengero kandi ngaha abantu ni Kristo araje ngo yinjire aho nyeneza na neza bijanye na Bibiliya yose ni byiza rero ni byiza ukugaragara ko inkumi sinziriye yerekana neza yuko ibihe bya nyuma by'ishengero bigiye gice cya mbere cya Pentekote kuko bagiye muri cya gihe cy'imibabaro gihambaye kizoza kitaje mu gihe cya Wesley mu murongo wa 11 ni byiza igitsibo cy'ubugingo igice cya 11 kivuga ngira nze vuba iki nyaruke rero inyuma y'iki murabona ngira jewe wumire cyane kuco wahawe kigumye ntihagire ugutwara igitsibo cawe igitsibo ni giki igitsibo ni giki ni igitsibo bisigura yuko wewe ufise inganji uri umwami nimba wambitswe igitsibo murabona kandi turabana b'Imana igihe twabikwa igihe twambikwa igitsibo cy'ubugingo budashira kandi nganji yacu ni isi nzobagira abaherezi n'abami ku Mana uko ni ukuri ngibyo rero kandi hariya muri Yerusalemu shukuntu abami b'isi bazana icyubahiro cyabo mu gisagara hariyayo birahambaye mureke nimba mushaka kubifata murabona nk'uko inyenyeri zakata ibitsibo kandi Daniyeli 12:3 itanga insiguro ihambaye niniya cyane yawo nimba mushaka kuhandika birashoboka ko dufise iminota mikeyi gusa kubishikira mureke dufate Daniyeli ibyo avuga ngaha mu gice cya 12 cya Daniyeli ni byiza mureke tutangure ku kwa mbere igice cya 12 maze icyo gihe Mikayeli murabona yo murazi icyo ari cyo ibyo azohaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu kandi hazoba igihe cy'umubabaro niki neza inyuma y'ibi gihe cy'imibabaro itigeze kubaho uhereye igihe cy'amahanga yabereye ukageza icyo gihe ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditse yanditswe mu gitabo azorokoka kandi benshi mu bazoba basinziriye mu ivuba hasi bazokwikangura bamwe bikangurira ubugingo budashira abandi bikangurira umwaramare n'ibitetegwe bitazoshira kandi abagize ubwenge bazokayangana no gukayangana ko mwitazanure ariko mwijuru n'abashikanye benshi kukugororoka ba nk'inyenyeri ibihe bitazoshira yo mwene data ngiki gitsibo cawe cha gitsibo cy'ubwiza cy'ubugingo budashira igitsibo cy'ubugingo budashira umurongo wa 12 tunyarutse imbere yuko du kandi nibaza yuko tuza ngaha inyuma y'ibyo rero unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'imana yanje rero atugira duce kuri ibi tunyaruke cyane kuko namaze kurenza iminota ariko murashobora kuryama gatoye mu gitondo sibyo mama mureke asinzire murabyuka ni byiza ariko sokuru biramugora kubyuka ariko mumureke gusa ryame gato yavyuka byorosha fate ikawa yiwa yakotswe acangi cyari cyo cyose akora hanyuma araza kumererwa neza uri nugutwe niyumva icyo mpema abwira amashengero iyo mureke dufata ijambo kurinda umwanya mutoya muranyihanganira umwanya mutoya gusa ndazi yuko hashushe kandi murazi yuko ngo ngaha hashushe ariko mureke turabe nzogira unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje inkingi cyangwa urufatiro urufatiro rwo mu ngoro y'inzu cyangwa inzu y'Imana ingoro y'Imana cyangwa inzu y'Imana n'inkingi urufatiro aba nibo bafashe ijambo bumvise ku murongo w'umunani kandi basubiye ku rufatiro ubureka dufatiye abanyefeso 2:19 ku ishengero ryo muri Efeso murabizi mukwiye gusubira inyuma muri Efeso iryo ryari itanguriro ni byiza neza cyane reka dusubire inyuma kuri Efeso aho ari Paulo yatanguye ishengero kandi ni mureke turabaho turi ni byiza ishengero ryo muri Efeso reka dusubire inyuma turabe ico riri iri tanguriro ryari hanigiriya inyuma kandi turabe ico Paulo yavuze ku byereke itanguriro muri ico gihe cya mbere cy'ishengero hari rera ariko abwira abanyefeso nuko ntimukira abashitsi nakavantara ariko musange y'ubwoko nabera murabo mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ekwitanguri abari peri cyangwa abo cyangwa ababati rero rindira na canganyikiwe sibyo ariko mwubatswe ku rufatiro rwe ntumwa n'abavugishwa Yesu ari we buye rigumye mfuruka buri kintu cinjiye mu irembo Yesu kandi unesha nzomugira inkingi mu yandi majambo igice cy'urufatiro nzomuhiki nzomuha inyigisho y'intumwa n'abavugishwa kuva ku itangurire kandi nzomuha uguhishurirwa abahanuzi bamuvutse kwiki we ni umujenama umwami w'amahoro imana y'ubushobozi data horaho ibyo ni byo bavutse abahanuzi intumwa kandi ubushoboye kunesha aya masigadi amamasigu masinagogi yose ya satani akitegenze akerekeza ku irembo nzomugira inkingi mugarukana ku rufatiro rw'ijambo ryanje mu nzu y'Imana yanje mana we nzomushyira muri iyo nkingi mu rufatiraho ushoboye kugumana neza n'ijambo amina ndakunda ibyo mwene data ni byiza no shobora kubinezererwa jewe ariko niyumvira neza ni byiza cyane mugire ubunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazogenda ukundi icyo ni iki nimba ari inkingi ntazosohoka ukundi we n'umugeni uko n'ukuri nk'uko igihe cy'Efeso cyari gifise nk'uko Paulo yabibabwiye mu byakozwe n'intumwa ubu rindira akanya gatoye nimbugiye kuba inkingi ndafise ikindi cyanditswe ngaha nashatse kubashikiriza imbere y'uko dushikira umugeni rero nimba agiye kuba inkingi muba musubiye inyuma muri Efeso muba muriko musubira inyuma mu gihe Paulo yarimo kandi Paulo umumarayika wo kuri Efeso akaba yariwe atangurira ry'ishengero urufatiro yarabigishije iyo baba barabatijwe mu bundi buryo bwose atari mu izina ry'umwami Yesu Kristo botegerejwe kubatizwa kandi uko n'ukuri ibyakozwe n'intumwa 9:19 nako mu bigaratiya 1:1 yavuze ati naho yobu mu marayika avuga ikinyuranye n'ibaraka vumwa bari kandi umugeni yari mu rusengero rero nitwa akiri bya ishiro Yohana gice cindwi mubone ko bari umugeni gice cindwi cy'ibya ishiro Yohana rero notegerejwe jewe turi ko tuvuga hano amasigarira yabisi rayeri bihumbi jana na 44 nabandi ariko reka dusimbi byo muri make kandi tumanuke hano nko mu gice cha 12 havuga yo ni igikorane cha Pentecost hariya aho ni bo bantu bari yo murabona yemwe baratangurira ku murongo wicenda kuko uwa mbere ni kuri Isirayeli kandi hari ibihumbi jana na 44 byabo bashitsweko ikimenyetso byo tuzobishikirejo kandi hanyuma yibi nabonye kandi rabo mugwe munini atamuntu yoshobora kuba harura ubu mwibuke kuva kuri 4 gushika 8 ni Isirayeli barabarinzi burusengero murabe tuza kubishikira mu gitondo umwami abishatse ubu yabishize ko ikimenyetso imiryango yose 12 ku muryango wa Yuda yoshize ko ikimenyetso 12 kwa Ruben yashize ko ikimenyetso 12 kwa Gad yashize ko ikimenyetso 12 kwa Nuwa Lewi hamwe Nuwa Zebuloni Nuwa Benyamini Nuwa Babili none n'imiryango ingahiri muri Isirayeli Ero 12 kugwiza na 12 kinga niki ibihumbi 144 kandi bose barabana b'Isirayeli Yohana yarabamenye umwe wese yari mu Yuda hanyuma gipyo mbona ishengero ryisha tawoshobora kuri harura hano haja abanyamahanga bo mu mahanga yose n'imijyango indi mizose bahagaze imbere y'Imana kandi umwagazi w'intama yambamba yimvunetsera bari namashami yibigazi mu minwe nibo barabakene ibya remwe bikenye hariya inyuma bapfuye kandi ntambwe zarabariye n'ibindi bene ivyo kubwo ubu butumwa bwiza bwa mwemu yera bwabandanije bujojo tamarasa abana bato ibihumbi jana ibihumbi n'ibihumbi yabo yatawe mu nzira kandi buri kintu kizohagurutswa imvune zera n'amashami y'ibigaze mu minwe yo mana we kandi basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza nakimana yakivyagiye kuri irya ntebe nakumwagazi w'intama agakiza nakimana yakivyagiye kuri irya ntebe nakumwagazi w'intama kandi abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe bakikije n'ababakuru n'ibinyabugingo bine bikubita hasi bubamye imbere y'iyo ntebe basenga Imana nimwumvirize nambutiye yumvira yuko atari ikibanza cha Pentecosti bati amini mi imigisha mi cubahira ubwenge ishimwe icubahira ububasha ubushobozi n'iby'Imana yacu ibihe bitazoshira amina bisa nkuko bari bafise ihuriro ry'inama hariya siko umwe muri babakuru ya yishuye arambaza canka mbarira ati aba bambaye imvune zera nibande kandi bavuye he ubu uri umuyuda waramenye imiryango 12 rero aba nibande bavuye he bari bafise imvune zera bavuye hehe sibo mu muryango wa Benyamini n'abandi abo bari hano nibande Yohana kandi Yohana yari yenda mwishura ntimugenzi ni wewe wobimenya bya byanditseko jewe murabona arambarira tabani abapfuye muri wa mubabaro mwishi kandi bamesuye imvune zabo bazezesheje amaraso yawamwagazi kuko nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana imbere mu nzu bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro kandi byagiye kuri irya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo bisa nkuko bari bashonje gatoye sibyo ntibazoba bakigira inzara ukundi Imana ishimwe kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi kandi izuba ntirizoba rasira canke indugumba yose kuko wa mwagaza ari hagati ahanganye niyo ntebe azoba ragira kandi azoba shora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izoba hanagura amosozi yose ku maso yabo nguwo umugeni yo mana we ese ingena ari byiza umugeni reka turabe ivyo yavuze ngaho ubu kugira tumenye neza yuko tutohusha ubu wa 12 unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazo soho kukunda umugeni ahagaze hariya hamwe n'umukwe yo iyo abatwari twoshoboye kuronka umwanya wo gufata ibyo mfise n'iby'igitabo hariya mu byashiro Yohana havuga ngo abami bose bo ku isi bazanayo icubahiro cabo ibyo ni nka mukigereranya umuryango wa Lewi abasigaye bose bamuha ibi kubigira cumi murabona kuva ku kwezi gushaka sha kumwe gushika kukundi ku isabato imwe gushika ku yindi baratuka gusenga mbega umunsi uzoba ni byiza kandi nzo reka turabe ntazosohoka ukundi ni byiza inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje nange nzomwandika ku izina ry'Imana yanje reka rero izina ry'Imana niri Yesu namba mushaka kuvyandika ibitwacerewe gatoye Yesu abanyefeso 3:15 havuga ngo mwijuru n'isi byose byitwa Yesu murabona ni byiza ni byiza ubu ni byiza ni ry'umurwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu nsha wururu kuvuye mwijuru ku mana yanje nzomwandika ko namba mubona byose ni zina rimwe mwotegerejwe kuba mwamaze kubifata murabona murabona namwandika kizina ry'umurwa w'Imana yanje umurwa arabaganya akavuga ati niwo Yerusalemu musha murabona Yerusalemu musha nzomwandika ko Yerusalemu musha rero umugeni cyangwa ishengero ni Yerusalemu musha nibangahe babizi ishengero ubwaryo ni Yerusalemu musha muravyizera reka tubyemeze ibyeshuro Yohani 2:1 niyumvira ko ari ho nk'ibyo nshaka ni byiza reka dusubire turabe ngaha gutyo dushobore kubibereka bibiri yivuga ngo musuzumisha ibintu byose murabe ubu byeshuro Yohani 2:1 yo umviriza neza ibi umviriza ibi mushaka kubona icyo uwo murwa mushasha wiwe izina ry'Imana aricyo mboni jururisha n'isinsha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho kandi jewe Yohana mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mu ijuru kumana witeguriwe umugeni asharizwa umugabo wiwe ishengero rishasha rishasha n'ishengero abanyamahanga umugeni umugeni n'abanyamahanga kandi abanyamahanga bafise izina ryiwe yatoye ubwoko mu banyamahanga bw'izina ryiwe muravyizera namba mutavyizera zingura mu byakozwe n'intumwa 15:14 mubibone ibyakozwe n'intumwa 15:14 namba mushaka kwa zingurura kanya gatoya gusa kandi turaja hanyuma muraja ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 n'umurongo wa 14 ntizera ko tuca kubibona rero turi hafi gusa guheza ibyakozwe n'intumwa 15 n'umurongo wa 14 barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data nimunyumvirize Simoni yabigani ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanure mu bwoko bw'izina ryayo nikitsa nguwo yo rero niyumvira yuko bisa naho ari byo bya nyuma bisigaye kandi ubu turaja guheza tuvuga yuko ari we nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iryo umurwa w'Imana yanje bikaba byose ari bimwe Yesu 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 kandi umugeni yarongowe na Yesu bimugira muka Yesu n'ibindi murabona hariho abagore beza cyane muri iyi nyubako iri joro beza cyane ariko hariho umwe muri bo ari uwanje afise izina ryanje ndizera ko mwabitahu yafise izina ryanje n'umugeni wiwe nuko bizomera ni byiza nzomwandika ku izina ry'Imana yanje niwo Yerusalemu musha wururu kuvuye canke umurwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu musha wururu kuvuye ku mana uvuye mu ijuru ku mana yanje kandi nzomwandika ko izina ryanje risha sivyo batiza ndabiretse sivyo nivyiza mwitegereze we biri muri rutende ubu namba muja gusubira mu byashyiriwe Yohana 2:17 akanya gatoya gusa kugira ngo tubisubiremo akanya gatoya uri n'ugutwi niyumva icyo mpema abwira amashengero unesha nzomuhagure manu yanyegeje kandi nzomuha ibuye ryera kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arinze atari uwuzorihabwa ntimumukunda mbega si igitangaza
Don't you love him? Isn't he wonderful? I love him.
Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. akagura gakiza kanje. Kugiti karuvariyo. Murazi ndakunda kuririmbira muri mpe muhimwa y'igikoraniyo hariho ukugukarisha n'ibindi byose mweho yo ingene ngunda kuja muri mpe ico gihijambo murabona ijambo ry'ururutsugu rero ikintu cyonyene rikeneye n'ubukanye murabona amatazira namwe hanyuma rigatangura gukura murabona yo mbega nti mumukunda reka duhaguruke maze turirimbe tuti ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere akagura gakiza kanje kugiti ikaruvariyo yo reka twunamike imitwe yacu gusa tuvuge tuti data turagukunda turagukunda yo ese ingene tugukunda turagushimira gusa cyane rwose mwami yo imitima ikenye yacu yacu ntishobora kuvuga ibyo twiyumvamwo kubw'ubuntu watwogeje mu maraso yawe bwite twari abanyamahanga mwami twakunda ibintu by'isi kandi twese twari mu mwanda hariya mu bintu by'isi maze uraramvuka uramanuka kubw'ubuntu bwawe uramvura ibiganza byawe byera by'agaciro mwibo rero ry'ibyaha utwari uradutora uradutoranya uratwoza uradutunganya udushiramwo mpe munsha maze uduha kwerekeza urukundo rwacu ku bintu byo mu ijuru ese ukuntu tugukunda mwami muri iki gihe cy'ubuhendo ku buryo ata kindi kintu mu isi dusigaranye mwami nta kintu gisigaye ku isi n'igihe cy'iherezo turabona ku bwa bibiliya buri gihe cyose cyaraheze ubu turi ku iherezo tugenda bukebuke nta gihe gisigaye ngo yesu aze ewe mana rurumbisha imitima yacu ntutureke ngo tugume hamwe ndiyumvira mbega ni kubera hambaye Pawulo yakoze iyaba yari ngahira ijoro maze akabona ibintu uko bimeze ingene yo urya muntu bo mushize mwibohera imbere y'uko buca yoba yari aha hanze abwira abantu ngo bitegurire ukuza ku mwami muri iki gihe mwami hari abarwanyi benshi kuko hari udutambara n'imitwaro byashizwe ngaha ndasenga nguje gukiza umwe wese muri bo data turazi yuko icyo ari igice cy'igikorwa cyawe ko wemeza atakwihenda ko ari ukuri ibimenyetso bikurikira bizera bafata udutambara twakoze ku mubiri wa Pawulo n'impuzu maze bakabirungikira abagwaye maze impemu mbizi ikabavamo kandi bagakira kuko abantu bizera Imana nzima biturose muri rino joro bugira kandi data mu gihe tubagushikaniye muri Yesu Kristo kandi ubu mwami ndasenga ngo uje gushira ubugingo bwacu mu biganza byawe utwotse utugo korore kuko bivugwa ngo uje kubyishengero ritagira agasembwa cyangwa injebejebere kipasi ishushe ya mpemu yera ikure gusa injebejebe zose muri twebwe kandi twitegurire n'igishika kuza ku mwana w'Imana ubu data turasenga ngo imihezagire yabiwe kuri twebwe sengera hamwe natwe data turagusenga turahagazira ijoro kandi tuguhaye imitima yacu twebwe